mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo igihagararo cy'umuntu atunganye bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 14 kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 62 mu gitondo muri Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data nevira umwama guhezagire ni byiza kugaruka muri uru rusengero ubugira kandi muri iki gitondo mwaramutse kuri mwese bivuye ku mutima kandi nzigiye yuko uja kuba umunsi uhambaye kuri twebwe twese mu nyonga z'umwami wacu kandi ubu ndafise icigwa muri iki gitondo ndashaka kuja nyene kuri iki kigwa kuko niyumvira ko ari ingaruka ngira akamaro kandi kugira ngo abantu ntibarambirwe murazi bategerezwa kuguma igihe kirekire benshi bahagaze kandi naje kwinjira buno nyene mu cigwa
you know, have stay long, many standing. I'll go right straight into the lesson.
Kandi rero mu ijoro ndaja kuvuga ku cigwa cy'umurongozi w'ubuzima bwanjye kandi ndifuza ko benshi bashobora niho bazoba bari icyo gihe mu ijoro ariko namba ufise ishengero ryawe bwite turi atangiye kadushaka ko uba ku ishengero ryawe uwo ni wo murimo wawe kuba hariya aho igikorwa cyawe ushinzwe ari ukugira ngo watse umuco wawe rero tuguma twifuza yuko igihe cyose iyo ngari umugarutse tuzoba dufise ikindi cyumba ngaho ariko dufise ingorane kuri ibyo iyo ahantu hose inama y'abashinzwe imibereho y'ishengero atangiyeka yaragerageje ikintu cyose kandi bararungika ahantu hamwe bakabyemera hanyuma bakabirungika ahandi hantu maze bakabyanga hanyuma bakabigarukana maze bakabyemera ngaha hanyuma bikazogaruka yo mbega igihe dufise ariko murazi satani iminsi yose arwanya ikintu cy'ukuri gusa mwibuke mwama muri mukuri ku byerekeye nariko ndibaza aho wari uri Antoni nabonye ko wabonanye na so kandi narabye nshishije mu ikoraniro yavuze ko wari wicaye hariya turanezerewe kuba kumwe nawe hamwe na so ngaha hamwe ne data miranava New York nizera yuko ninaja mu mahanga icyo gihe ko nzoshobora gusimbira hariya mvuye New York hariya ahantu hanako mwama bishatse kandi rero turanezerewe kuba umwe wese muri mwebwe gusa ni byiza kuri mwebwe kuba ngaha kandi twaragize igihe gihambaye ijoro riheze n'imiburiburi jewe narakigize nagize kandi Yesaya mu rusengero rero mwebwe kandi kino gitondo dushaka kuvuga ku cigwa cyane kwigisha nako namba tubishoboye kuba ku rusengero ruzima aho Imana nzima igerereye umuntu atunganye urusengero ruzima rw'Imana nzima aho igerera kandi namba ndatahura ndatahura ko bafise zimwe muri izi ndirimbo nziza ngasi nibaza ko nja kuzumva kandi mu ijoro ndaja kugerageza kuza ngaho umukenyezi wanjye yambwiye ibyamwe ne data yitwa Ingren ndizera yuko ari ryo zina ryiwe ava hariya hepfo muri Tennessee rero yari ngaha mu ijoro riheze sindamubona muri iki gitondo ariko ndibaza ariko ngaha hano ahantu kanaka ndakandi ndifuza kumwumva aririmbira ijoro namba ndabishoboye yaba irya yamanutse avuye mu bwiza bwica uri nkuru ndifuza kuyumva nibangaye bifuza kumva mwene data Ingren yo ndakunda indirimbo nziza kandi meda yavuze ko yari afise ijwi nk'iry'igitari ryo hasi kandi binyibutsa mwene data Baxter nawe umuririmbyi nk'uko twese tubizi rero yamanutse avuye mu bwiza bwiwe cyangwa uri nkuru ndibaza ko namubonye ahari ubu hariya ibyo ni byiza mwene data Ingren iri joro nambu bishaka nambu guma ngaha uraguma ngaha cyangwa uragerageza kuguma ngaha mu gikorane cyo mu ijoro yemwe ndababwira ukuntu byerekeye ibinamba tu sinshaka kugora umuntu ari we wese ariko ukuki none tutobikora mu gihe cy'imatanishije ishashara igihe tubyigisha namba mwoje ndifuza kubifata ku ibande murabona kugira ngo ndabironke uri nkuru na yamanutse avuye mu bwiza bw'iyo muri ico gihe yose igitangaza gukorera umwami sinzi icyo nakoze yomba ntari umukristo ni byiza cyane gusa kuba umukristo niyumva gusa nkaho nosimbagurika kandi nkavuza induru n'ijwi ryanje ryose uko ringana kuba umukristo byiyumvire ku mata by'ukuri muri kristo ndazi ko mpamagara izina ry'uyu mugabo uko ritari buri gihe nambari sete cyanke tese cyanke ikintu nk'icyo sama mwene data samaya ndashaka kumushimira hamwe n'umugore muto wiwe w'igiciro niyumvira yuko yamaze nka ni nk'ibyo nk'ameza atanda atari kwarandika ku mashini ibihendwe by'ishengero kandi rero turafise ngaha byanditswe ku mashini bigeze gukosogwa hanyuma bikorerwemo bikorwemo bikogwe mu gitabo ibihendwe by'ishengero mushiki wacu sana aho uri hose atankeka uzo tureke tu kuri he ku bw'ibyo ibyo byatwaye akazi kenshi yemwe intimba timba gutya byofata nk'amezi atandatu kugira ngo ndagisome utavuze gutegerezwa kwandika kivuye ku mabande hanyuma rero gukuramo ibyavuzwe kenshi no gukuramo igitabo tugiye kugitegura hanyuma tukirungike mu iyandikiro kuko twiyumvira yuko ari ikintu abantu bategerejwe gutunga ubu kugira ngo mushobore kuciga kandi biriya ariko aranyereka gusa igihe nagaruka hariya haraheze iminota mike yuko cyari kigeze ubu kuja gusohorwa rero mushiki wacu ishengero rizokuri akubwibyo siniteze yuko uwo bikorera ubusa kandi canke naho twebwe nitwaronka icyo gitabo kandi tukagishyira ku giciro cyane ikintu kinaka tuzoshyira ku giciro ku buryo uronka ikintu kinaka igihe cyose bakigurishije icyo ari cyo cyose uvugane gusa n'inama y'abajejwe imibereho ishengero cyangwa umwe muri bo hariya kandi bazobyitwaririka ku bwawe imana iguhezagire by'ukuri neza umutama mwene data na mushiki wacu kidi bicaye ngaha bari munsi gatoya y'imyaka ijana rero twahuye na mushiki wacu mu kanya gaheze kandi yavuze ati yemwe ubu buzoba nkungura ari ubwa nyuma nje kuraba mwene data abwira ati ndiko ndasaza cyane avuze nk'iyo mana we si nshaka kumva uvuga nk'uko gusa muri gusa nk'amawe akuze mutoyi na dawe turakunda mwene data na mushiki wacu kwize twebwe twese turabakunda kandi gusa binkora ko ikintu kinaka iyo ndababonye batambuka mu ishengero kandi umutamakazi n'umutama nkakurya kandi niyumvira gusa ko bavuga ubutumwa bwiza imbere y'uko mvuka kandi ndumutamego iyumvire gusa bavuga ubutumwa imbere y'uko mvuka kandi ndi ngaho ubu ntangura kwiyumvira ko ndiko ndasaza cyane mpakwa kwiyumvira gusa ko ndi hafi guheba mbona mwene data na mushiki wacu kidi binjiye ni imana ishimwe haleluya mvuga nti oya numva nezego mugenzi kubabona ukuntu bashoboye mbega ukuntu by'ukuri bakubera karorero rero utahura yuko hafi y'imyaka yanjye ubugira kandi rero baracaja ku rubuga baje mu gitondo maze basaba igitabo namba bashobora gufatira ibitabo hanyuma babitandaze bashaka amabande ku buryo bashobora kugenda hanze kuzana ubugingo mu kuvutsa izi bande ku myaka hafi ijana none amabande yawe abiri ari hehe hamwe twavutse ejo mu ijoro ego ntanguye kwiyumvira nti ayanjye ari hehe iyihe yavuga ibyo ejo hahise mbega ufise imyaka ingahe mushiki wacu mirongo umunani n'umwe mbega ufise imyaka ingahe mwene data Tommy mirongo umunani n'umwe na mirongo umunani n'ibiri kandi baracakoresha amababa yabo mu gikorwa baracagenda ikintu icyo ari cyo cyose kigenze nabi muri iyo mushiki wacu kida kimenye itelefoni iravuga muhira ubundi munsi yarahamagaye kandi akayoya gatoya k'agakobwa kari kavutse kandi amara yako yari hanze indugwe hanze y'urwo ruyoya kandi umuganga ntiyamenye icyo yobikora ko kandi yari afise ubwoba bwo gutangura kumubaga twarasenze basubije amara imbere bamubaze basubije amara imbere bamubaze kandi biyumvira ko atoshobora kubaho kandi yabayeho nta nzira rero yiyi kuva mu nyo kugira ngo ibyo kurya bisohokemo hanyuma mushiki wacu yarahamagaye ubugira kandi twarasenze ubugira kandi none ubu afise inzira isanzwe rero nguyu nk'icabona umuganga nawe murabona nicabona yuko umwami Yesu ari umuremyi ahambaye murabona icyo satani yagerageje gukora kwa kubutsima urwo ruyoya kandi rero murabona hanyuma ndizeye kuwo mupfasoni yaje kumwami yagarutse ku mwami mushiki wacu kidi yaramuzanye agaruka kuri kristo inyuma y'iki gitangaza gihambaye cyashyitse ku yoya rumwe narose telefoni ivuye i kaliforoniya ejo hahise mwene data mutoya w'umuvugabutumwa hariya mwari kumwe igihe nacyo ubwa mbere i kaliforoniya haraheze imyaka umwuzukuru wiwe mutoya yari yavutse afise n'imiringoti ine yugaye mu mutima wiwe kandi naramubwiye kirya kibazo navuze nti imana yashoboye kurema icyo kindi kandi ikagigira neza irashobora tanke kabukitse umwotso kuri wawe gira gusuwa muhunga be intwari kandi wa muhungu yari mu gikorani gihe nacyo bwa mbere muri California haraheze hafi imyaka 18 ubu imyaka 16 iheze gihe byaba kandi nari muri California kandi kandi gikorane cyaheze cyagitse ingaruka kuri wa muhungu gushika igihe baronka uwo mwana kandi yara yapfutse rero babonye ko hari ikintu kitagenda neza yasa n'ubururu kandi bagerageje ko mupompa imwemo n'ibindi kandi ntiyasa n'ugiye kubaho n'abaganga rero baramupimye maze basanga iyi miringo itatu yari yugaye mu mutima wiwe yituguruye na gatoye murabona umuringoti umwe gusa gusa upompa rero yahamagaye se maze avuga ati dawe hamagara mwene data Branham ubunyene mubwire yuko byose baza Kristo gusa zobikora ibyo nibyo yo mana we uko ndakwandukiza icyo babona murabona twarabivuze ijoro riheze ikintu gikwiye mu gihe gikwiye yemwe turabandanya tuvuga ntituzokwigera dushika ku kigwa sivyo ni nk'ubu yigusa mu gitondo gikanye burafashe uko bishoboka murazi kandi burafatana neza turanezerewe kugira gufatanya nk'ubu ego mugenzi rero ubu muze twitekanire maze tuje ku kigwa ubu nkumbure tugiye sinzi namba mushobora kubona canke mudashobora kubona ku kibaho nkumbure namba ndakidugije nka kuriya mu mwanya mutoya yemwe turaje gushobora rero bamwe muri mwebye ko uvuze iki oya sindavyibatsa ubu nyene doko nkumbure nko mu kanya gatoya gusa yemwe turaja gukora ibyo ni naronka mwaronse itara ngaha ni byiza reka tugihindukirize muri nyene kuri ryo murashobora kubona ivyo hariya murashobora namba mushobora kubibona muduze ibiganza byanyu namba mushobora kubona ikibaho gusoma iki ibiriko ya ni byiza tsana iryo tara rero mu gihe biriko biritegurira ivyo ntanguye ntebye muri iki gitondo canke oya hafi iminota 15 kare kandi ubwo rero turaja gufata umwanya wacu gusuba kubera tudashaka kwihuta iyo ugiye mu byo kwihuta rero wonona gusa ibintu wari ugiye kuvuga ubu nariko ndumviriza ku ibandi ubundi munsi nk'uko nababwiye kandi naramaramaye kuganja atari ibyo nariko ndavuga ariko uburyo nariko ndabivuga nyarutsa kandi nijwi ririmo uruhagarara numva nshaka kurindira nabonye gusa ubundi munsi aho bari bagiye kubaka ikigo kinini yacu kugaraniramo ibikoko ngaha hagati muri bisubire kandi umushinga nae Brown ndibaza ko byari byo hariya yatanze umuriyoni w'amadolari ku bw'ico kigo yemwe iyo mba ndayafise n'upfuma ndayatanga kugira ngo babohore ibyo bikoko si sinizera ibyo kuboha ico ikintu icari cyo cyose nka kurya gusa ndaja mu kigo bugaraniramo ibikoko maze nkabona ibyo bikoko bigowe bishaje amadubu n'intambwe n'ibindi bigenda hirya no hino bifunzwe ubuzima bwabyo byose murabona bituma umeregwa nabi nyuma ya byose bikakirwa n'ubwenge bw'umuntu ati ubwenge kubirusha murabona kandi barabicakira maze bakabishyira mu buca kandi ndabyiyumvira ko umurwaniza akora ibyo afata umuntu abantu bagaciro bategerejwe kugendagenda mu bibanza bihambaye by'imana imirima n'ibintu nk'ibyo maze akamushyira mu nzu y'ibohero ry'idini rinaka cyangwa nemera kanaka cyangwa ikintu kinaka kandi akamuboheramo hariya kandi mbega ukuntu ari ikintu kibi kandi si nkunda ibigo bugaraniramo ibikoko ariko numva ibintu bika kimwe muri ibyo bikoko iyo ugaranye kandi ugerageza gusa kwidegembya murazi gusoma ku gusohoka kugira ngo ukore ikintu kinaka ubu imbere yuko twegera ijambo muze twegera umwanditsi w'ijambo mu gihe twunabitse imitwe yacu mu masengesho Data wo mwiju nyinubuntu twakoranye muri iki gitondo ubugira kandi mu izina ry'umwami Yesu umwana wawe w'igiciro Imana yihinduye iza ku isi kubw'impongano y'ibyaha byacu hanyuma arapfa umugororotsi kugira ngo twebwe kubwo bugororotsi bwiwe nk'abagororotse dushobore kuba batunganye muri we tuje kwatura ko tukabereye mwami nta kintu na kimwe cyiza muri twebwe kandi twese turi mu nzu nini ya y'ibohero imfuruka yose twohagararamwo turacari mu ibohero umwe ntiyoshobora gufasha uwundi ariko mana mu mbabazi zawe zidahera yaraje maze yugurura inzugi z'ibohero kugira ngo atugira bidegembya ntitucugaranywe ubu ntituri mu kigo cy'isi bugaraniramo ibikoko ariko ubu turi abidegembya turi hanze Yo kuntu tumukunda kandi tumusenga. Twoshobora gute gutembera mu mirimo ihamba y'isezerano ryayo maze tuyabone agaragajwe imbere yacu kandi tubona n'amaso yacu bwite. Imana ihambaye yo mu bihe bidashira yihishuye imbere yacu kandi yigize ubwayo nk'uko yagize ku bahanuzi ba kera. Tuzibi yuko baruhutse bafise ibyizigiro yuko umunsi uri izina tuzosubira gushumbushwa ubugira kandi ubu buzima turimo bumaze kurangira kwizuka ubwo bugingo budashira butazorangira imibiri yacu ntizosaza kandi ntizokwigera ipfa kandi ntituzokwigera dusonza kandi ntituzokwigera tugira icyo dukenye ariko tuzotemberana nawe dushaka kumwumva avuga ati injira mu minezero y'umwami yateguwe kubwawe kuva ku itanguriro ry'isi. Hari imbere y'uko icyaha cyinjira ukuntu yari yaramaze gutegura nk'ibya Adamu na Eva ku buryo buto kwigeze batwurwara cyane ngo bagire ingorane kandi rero ukuntu yabiteguriye kandi yari abizi imbere y'uko twari ko turaza icyaha cyakoze ukuzibira guhambaye kandi ubu icyaha cyarakuweho n'amaraso ya Yesu butugenewe igihugu cy'isezerano ku bw'isezerano ry'Imana ry'ibihe bidashira. Duhetagira ubutata mu gihe twiga ijambo ryawe turashaka kumenya ubwoko bw'abantu dutegerezwa kuba kugira ngo tube hariya dufashe uno munsi muri iri shuri ku buryo twotegerezwe kugira umwigisha w'umuhinga ahambaye hamwe natwe mwemu yera yotse amaze akatwihishurira ubwiwe mu ijambo ryiwe kuko tubisabye mu izina ryiwe kandi kubwo bwiza bwiwe. Amina. Ubu ubwa mbere nobifuriza ko mwugurura hamwe nanje muri Petero wa kabiri igice cya mbere. Ndashaka gusoma igice cy'ibi byanditswe Petero wa kabiri igice cya mbere kandi rero kuri mwebwe mufise ikaramu yanyu n'urupapuro kandi nibaza ko nabwiwe muri iki gitondo yuko rimwe na rimwe mpindukije umutwe kure hariya bigabanya ijwi ry'ibande by'ukuri simba ashaka gukora ibyo kandi nibaza ko rimwe na rimwe nokwiyumviriye kurondera mikoro ushobora kurabisha ahantu hose maze ikiyo ikamanikwa ku gisenge nga aho woba uri hose byoba byiza byoba bitunganye ku mpande zose nyine imikoro gusa iri hejuru ku gisenge kandi ubu nko mu gihe ndiko ndavuga namba wewe inyuma y'igikorane cyangwa ushaka ushobora kwemera kino gicapo ngaha kandi byongeye nanditse ku mashini ngaha nzofata igikwashu maze ndabimanike ngaha imbere namba mushaka kubikora ikindi gihe cyangwa muje kuza mbere gatoya uno muhingamo kugira ngo dushobore kubita. Ubu turi ko tugerageza turegera ibimatanishi shasharandwi twahejeje gusa ibihendwe by'ishenge kandi ubu n'ubutumwa bw'inyigisho bubohera umuntu imbere ugiye gucungurwa n'amaraso y'umwami Yesu kandi agiye kuba muri icyo gihe cy'ishengero. Icyo gihe cy'ishengero rihoraho ku mpera y'ibimatanishi gishashara. Rero turazi yuko dufise inzambi ndwi ibyagondwi inzabya inzabya ndwi tujya kubitangura mu gihe tubandanya ariko turarindiriye ibindi byumba kugira ngo abantu bashobore kwicara. Ubu kandi niyumviriye ko ibyo byofatananye naho nari niteze sinari niteze gushushanya kino gicapo ariko wa munsi nari kumwe na bamwe mu bagenzi banje b'igiciro bakokse muri Kentucky. Naragiye niyumvira nkumbure kujya guhigiye nkezi ubundi munsi wongeyeho imbere y'uko igihe cyo guhiga gihera kandi nari haruguru mu biti n'umugenzi wanje Sharere duhagaze hariya na Rodney mupfukanye wiwe nta n'ubwo nigeze mbona inkezi. Niyumvira ko naziteye ubwoba igihe natangura gusemerera hejuru hariya mu biti. Ibyo nibyo byanshikiye bahungu kandi kandi mushiki wacu Neri Marishi kandi igihe nabwira ko nababwira ku munsi w'iyingani nazironka. Ibyo nibyo byanshikiye ku butumwa nari ngiye kuvuga ko kandi si ukuntu ibisigaye bifatanye neza kandi yo ndabikunda nagize impemu nyayo yo gusemerera kandi hariya kandi ubu muze dusome rero Petero wa mbere ka Petero wa kabiri mbere igice cya mbere igice cyacu Simoni Petero umugurano wa Yesu Kristo kandi Satani ntunga yiwe ndabandikiye mwebwe abahawe kwizera kwa kabura rugero kungana no kwacu mugehejwe no kugoroka kwa Yesu Kristo niwe mana yacu n'umukiza ndakunda ukuntu byanditswe neza hariya ku kicirwa cyanje cyose iki gitondo gishimikiye ku kwizera murabona rero ndabisoma ubugira kandi mwumve neza Simoni Petero umugurano wa Yesu Kristo kandi ntunga yiwe ndabandikiye mwebwe abahawe abahawe kwizera kwa kabura rugero muguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo niwe mana yacu n'umukiza murabe ariko aravuga yuko naronse kukwizera kandi ndiko nandikira ibi abahawe kwizera kwa kabura rugero ndashaka si kuba ari mu isi hanze ibi ni kwishengero murabona bari muri Kristo
it's not to the outside world, this is to the church. See? Those that are in Christ.
Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe mubiheshwa no kumenya Imana neza na muri Yesu umwami wacu kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye byose ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye byakabura rugero bihambaye cyane aya masezerano kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kamere merekayo ubu rero reka ibyo byinjira ibyina si ukuvuga ubutumwa iki gitondo turiko turigisha gusa kino cigwa akameremere k'Imana reka ubu nsoma urya murongo wa kane ugira kandi ku buryo mutabihusha byatumye aduha ivyo byatumye aduha ivyo yasezeranye byakabura rugero cana y'amasezerano kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo mumaze gucika muva mwiborero ryazanywe mwisi no kwifuza
nature having escaped the corruption that is in the world through lust.
Murabona isi twarayihunze ubu ariko arandikira ishengero nicyo gituma turi ngaha kino gitondo kugira ngo turabe inzira iyo ariyo isabwa n'Imana icyaricyo nta muntu ari ngaha kundi Imana kiretse ubushaka kuba nka Kristo birushirije ubu biri ngaho umukristo wese ndi cyigicocoro murare mwene data na mushiki wacu kide ngaha nkumbure nibo bashaje kuruta abandi bose muri iyi nyubako ariko nobaza ntikipfuzo ikiri ku mutima wanyu nikiye byoba kuba hafi y'Imana iyo wize kuri Kristo hariho ikintu kuri we cy'igikundiro ugerageza gusa kwinjira neza muri we mumbabaririye imvugo nabwiye mukenyezi wanje nga ntagiye kinini yakiyaciyeya twemi turiko turasaza rero namubwiye ntiyanamvuze ni mbega urankunda nk'uko wahora yavuze atatankeka ndagukunda kandi navuze nturazi ndagukunda cyane shikano no kwifuza kugufata amazi nka gukwegera muri jewe ku buryo twoba nyene by'ukuri twoba umwe birushirije rero ibyo bigwitse ni incuri miliyoni jana hanyuma rero uraja kubona ukuntu wizera yakunze Kristo ashaka kwinjira muri we kuko n'urukundo kandi ngahagiye kutwere kukuntu biciye muri aya masezerano twotegerejwe kuba basangiye kameremere k'Imana ka Kristo iyi mibiri ipfa ukuntu dushobora kuba basangiye notegerejwe kuvuga ikintu kimwe ngaha impamvu nizeye rero umuntu umwe yantahuye nabi rwose ngaha ntagiye kinini yagiheze na ronsi kete ripfuye mu ishyirahamwe ry'abavugabutumwa ryavuga yuko nizeye ko hariho twari twunze ubumwe n'ubugingo buvukanye kandi ko dutegerezwa kuvana n'abo twubakanye namba tutunze ubumwe bw'ubugingo buvukanye nabo kugira ngo tubakane n'uwundi dufitaniye ubumwe bw'ubugingo buvukanye yo mana we navuze nti sinagiritswe ubuzimire nk'ubwo namye ndabirwanya sinizera ibyo atankeko yanizera yuko Imana itanga umufasha ibyo n'ukuri kandi rero ducika igice ikimwe n'ubundi ibyo nibyo kandi mbere yuko umugabo arongora yotegerejwe kwiyumvira ibi bintu by'ukubyiga umusore yarambajije uwundi munsi ati wiyumvira ko noshobora notegerejwe kurongora mwene data Branham urya mukobwa kanaka navuze ntumwe yumvira kangahe yavuze ati yo mana we ndamukunda gusa navuze nti umwe yumvira kangahe yavuze ati yo mana we ndamukunda gusa navuze nti yemwe namba utoba utari kumwe nawe byo bavyiza umurongo ye rero ariko namba ushobora kuba utari kumwe nawe byo bavyiza ubiretse kubyibye ariko namba bigiye kukwica byo bavyiza ubandanije maze ukarongora niko navuze kandi rero ico nariko ndagerageza kumwumvisha niki yuko namba umukunda cyane rero muri uyu mwanya imbere y'ukurongora ikintu cyose n'iciza kandi kibereye igisho ariko mumaze kurongorana rero ubutame n'ibigeragezo by'ubuzima birinjira nico gihe mutegerezwa gukundana cyane ku buryo mwumvikana igihe umuhemukiye akaguhemukira muguma mutahurana uko niko bimeze na Kristo murabona dutegerezwa kumukunda cyane gushika iyo dusabye ikintu kinakamaze ntakiduwe ibyo nibiduniganyiza na gatoya murabona kuki kandi uburyo bwonye n'ushobora gukora ibyo nugucika usangiye kameremere kumana bwiwe rero uzotahura impamvu adashobora kukiguha abasangiye kameremere kumana bwiwe kandi raba hano mumaze gucika mupfa mwiborero ryazanye mu isi no kwipfuza mwaragi cyitse murabona uwo mbuko bibyigwa n'ibyishengera bo bari muri Kristo baratugijwe hejuru y'ibi bintu atari uwitugije ubwiwe ariko Kristo yamushize hejuru kuri bene data babirabure bashiki bacu bari iki gitondo sinshaka kuvuga ibikuna ariko nari mu gikorane haraheze igihe sinzi namba narigeze ndabivuga muri uru rusengero narabivutse ahantu henshi hariho umushiki w'umwirabura yavuze ati ndashobora kuronka intaye cyangwa gucenga inatankeka mushiki wanje bandanya nyine yavuze ati ndashaka kuvuga iyi ntaye ku bw'icubahiro cy'Imana yavuze ati murazi sindi ico ndotegerejwe kuba kandi yavuze ati sindi ico ndashaka kuba ariko yavuze ati ikintu nzi neza sindi uko nahora mete murabona yari yavuye ahantu kanaka yari yashizwe hejuru uko niko tumenya ko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo turaba inyuma mu gishima ho twaringanirijwe murabona ntiturabo dushaka kuba ntituri nico twotegerejwe kuba ariko turashima ikintu kimwe ntituri icyo twahora ibyo nibyo turi mu rugendo kandi mumaze gucika muva mwibore ryazanywe mu isi mumaze gucika ibyo ukwipfuza nibo rero ryo mu isi muri hejuru y'ibyo rero icyo nicyo rero icyo ni ikigereranyo cy'umuntu ariko aravuga umuntu yacitse ibi bintu murabona ibo rero ryo mu isi kubw'ibyo nyandura uko nyene ubwanyu mushire uko umwete wose ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza ingeso nziza muzongere kubwenge kandi ubwongeye mukongere ko kwirinda ukwirinda mukongere ko kwihangana kwihangana mukongere ko kubaha Imana kandi kubaha Imana mukongere ko gukunda bene data kandi gukunda bene data mukongere kurukundo ubu yaraduhaye icyo tugerendera ko ngaha cyo gukora kumenya uko tugikora rero nk'uko navuze twese turi ko turagerageza kuza hafi y'Imana iyo niyo mpamvu nahisemo ubu butumwa iki gitondo ubwishengero nzi yuko abantu bari mu ngendo kukwejo mu ijoro naravuze nti nibangahe ngaha bava hanze y'igisagara nka 98% ku ijana y'abantu bava hanze y'igisagara nibangahe ngaha bava ku birometero 160 kandi hafi cya gatatu cy'abantu bari ngaye barenza nibaza 80% nibangahe bava aharenga ibirometero 180 kandi hafi ibice bitatu by'abantu bari nga bava aharenga ibirometero 160 180 byiyumvire iby'abantu bafata ingendo yemwe abo bantu ntibaza kwishengero gutyo kugira ngo babonwe gusa nta ica abo bantu baza bo hanze bashobora kubona cy'ubwiza aha hantu bose n'abantu basanzwe bakenye bambaye ibisanzwe nta ndirimbo zihambaye ziririmbwa n'umugwi w'abaririmbyi wiyita nk'uw'abamarayika inanga zifise imiringoti n'ibiyo by'amadirisha bisanzwe birakugora kuronka icicaro ku ntebe no guhagarara ku mpome ntibazanwa n'ibintu nk'ibyo ariko baza kuko imbere muri bo hariho ikintu kinaka kibona ubwiza ijisho risanzwe ritabona n'ijisho rya mwemu ritahura ubwiza bwa Kristo ngiyo impamvu baza
It's the spiritual eye that catches the beauty of Christ. That's why they come.
Rero iminsi myinshi mbere yuko tugira igikorane ndasenga ntahengeshanya nja mu biti ngatwara mu mufuko wanje mbwira umukenyezi nti ndagiye guhiga inkezi iki gitondo hanyuma ngashira ikaramu n'impapuro mu mufuko wanje ubwo nyene habonetse umucu ukwiye wo kubona nicara negamiye igiti ahantu hanaka ibiganza hejuru mu kirere maze mvuga nti mwami mbega nshobora gukora iki uno munsi mbega umbiki kubw'abana bawe rero iyo nkubise ku kintu gisa n'ugusha hazi ikintu nk'iki iyo ukuba ngaho kwiwe kwegereje ntangura kumva ikintu kinaka nk'abantu hantu kure ikintu kinaka muri ubu buryo kabiri kugwiza kabiri kingana kane byo byegeranye kabiri kugwiza kabiri bingana kane kabiri kugwiza kabiri bingana kane kabiri kugwiza kabiri bingana kane gutyo gutyo nk'uko ni kubaho kwiwe kuje wirekure irekure hanyuma haciye akanya urivamo rero iyerekwa rimaze riraza riti genda mu kibanza hanaka n'ikintu kinaka murabona ibyo bitangura n'uku zirikana ibyiyumviro byawe ku mana hanze y'isi kure y'isi hanze mu bugaragwa wenyene kandi bitangura kuza rimwe na rimwe ndavuga igiharuro icyo ari cyo cyose cyane ikindi icyo ari cyo cyose gusa ikintu kinaka gitangura buhoro buhoro atankomeze hanyuma biza byihuta byihuta kurushiriza wicara hariya maze ukaduta ibiganza ntuvuge ijambo gusa kugumiza ibiganza byawe mu kirere ikintu cya mbere womenye ujanwa wese hanyuma ukabona ibintu ashaka ko umenya akwereka ibintu bigiye kuza rimwe na rimwe biza ahantu hamwe gushika ahantu hamwe hanyuma bihagarara ibyo ntibyinjira mu iyerekwa hanyuma ibyanditswe byisuka rimwe gusa mfata ikaramu yanjye kugira ngo sindabyibagire maze nkabyandika rero nzamuhira maze nkabirabamo hanyuma nkabyiga kandi rimwe na rimwe nta nubwo bifise icyo bivuga kuri jewe iyo nyandiko ngabirabamo hanyuma rero haheze akanya nk'ibi birakubita kandi bikongera bikagenda rero mfata agakarago gatoya nkakano maze ngatangura gusa gucapa nabi nabi uko nshobora ibyo ambwira niyumviriye ntumwami ngiye kujya ku rusengero no kubabwira ndamuze rero uko nabaronkeye ikintu yemwe nuko biza nibyo neza na neza atabanje bwa mbere kubimba sinshobora kubitanga nuko rero ni kuri ibyo bicapo mubona ndabirako kandi ibi ubwa mbere natanguye sinari mfise igihe iki gice ngaha gushika haraheze gusa nk'umunsi cyangwa ibiri aho hejuru mu biti rero aba bantu ni Petero ariko aravuga ngaha ukuntu dutegerezwa kuba basangiye kamere mere k'ubumana rero umwe wese muri twebwe turi ko turagerageza gukurikira gukurira mu gihagararo cy'Imana rero tumaze guhiza ibimatanishi gishasharandwi rero mu gihe ibimatanishi gishasharandwi sharandwe byumvikana canke bimenaguwe mu bisanzwe turazi ikimatanishi gishashara icyo ari cyo ni ukubohora igikorwa cy'Imana kumenagura ibimatanishi gishasharandwe kandi turajya kubibona neza ku gicapo ni ukubohora ubutumwa ibintu ikintu kinaka kimatanishi gishashara ku mugwi w'iyingu uheze mu ijoro navuze ubutumwa ku urufunguruzo kandi urufunguruzo ni ukwizera ukwizera kugumya urufunguruzo kandi urufunguruzo ni byanditswe kandi Kristo n'urugi murabona rero ukwizera gufata ipata ritoya ry'ibyanditswe maze kukugururira ibitangaza n'ibyiza by'Imana ku ihanga ryayo murabona rero n'ibyo ukwizera kugumya urufunguruzo kugururira na Kristo kuri iryo hanga kurabyugurura kurabihishura rero uno munsi tugiye kugerageza gufata urwo rufunguruzo nyine kugurura inzira yo kuba abakristo b'ingeso nziza mu gihagararo cy'Imana gutyo no kuba urusengero ruzima rw'Imana nzima igereramwo mwibuke Imana yihishura mu buryo butatu ubwa mbere yihishuye mu nkingi y'umuriro ibyo twita kuba data hanyuma iyo mana nyene yigaragaje muri Yesu Kristo gutyo yubatse umubiri yakoze uyu mubiri ubwa gatatu biciye mu rupfu rw'urya mubiri yejeje ishengero ku buryo ashobora kurigereramo yari Imana hejuru yacu Imana hamwe natwe Imana muri twebwe iyo mana nyene iyo niyo mpamvu yiswe data umwana mpemu yera si Imana zitatu ibikorwa bitatu by'Imana imwe iyo baba bariyumviriye gusa kuri ibyo mu nama y'inikaya ntitwobaye mu ruzazane rwose sibyo ibyo nibyo si Imana zitatu abantu ntibashobora gutahura ukuntu Yesu yavugana na data kandi we na data ari umwe yemwe aho niho hari ikintu cyose atankeka kubyugurura gusa natankeka murabona simana zitatu ibikorwa bitatu uku gutatu nibiki imana yihishira hasi y'ibyaremwe bya imana ishaka gusengwa ijambo imana risigura ikintu cyo gusengwa kandi ni imana igerageza gutunganya ihanga ryayo kugira ngo ishobore kuba ronkamwe icyatumye ibarema ntiyigeze kugira ngo ube ikintu kindi atari umuhungu n'umukobwa w'imana namba warabayihushije byo kubera umubyo kuba umuhungu n'umukobwa w'imana wahushije igitsindo kandi guhusha ijambo ihaga risigura guhusha igitsindo guhusha igitsindo rero iyo ndiko ndarasa ku ntumbero ntumbereje ku metero 45 hanyuma nkarasa mfashe inkoho yanje hanyuma nkarasa hanyuma nkayihusha isani metero 15 habaye iki inkoho yanje ikeneye gutunganywa hariho ikintu kitagenda neza rero iyo mbuze kwizera imana iyo mbuze kuba umukristo imana yagushize ngaha kugira ngo ube umukristo namba waciye ku ruhande garuka amazuce mu gutunganywa kandi hari ikintu kimwe cyonyine gishobora kugutunganya icyo ni byanditswe mpemu yera mu byanditswe haragutunganya kuzana neza na neza ku ntumbero ubugira kandi ibyo ni byo tugiye kwiga ijambo ryiwe Stefano yavutse mu byakozwe n'intumwa indwi kandi byongeye muri muze gusa tubisome tuvuga ubu ku byerekeye tuvuga ibyerekeye inyubako y'Imana rero Stefano yavutse kubera hagiye kuba inyubako nzima y'Imana nzima Stefano yavutse mu byakozwe n'intumwa indwi kandi ndetse yuko tu mu byakozwe n'intumwa indwi dutangure nko ku murongo wa 44 basogokuruza bari bafise ihema ry'igishingi ntayi hamwe bari mu bugaragwa nk'uko iyavuganye na Mose yabigize yamubwiye kurigereranya n'ikigereranyo yabonye iryo basogokuruza bari hawe na basekuruza babo bari shikana ino yose wari kumwe nabo hamwe batsinda amahanga Imana yirukana imbere ya basokuruza gushitsa ku gihe cya Dawidi kandi Dawidi aronka ubutoni mu nyonga z'Imana asaba kubakira Imana ya Yakobo aho kuba ariko Salomo niwe yayubakiye ingoro ya marisumba byose ntiba muzubakishijwe amaboko nk'uko wavugishwa n'Imana yavuze ati ijuru nibyo ntebe yanjye y'ubwami isi nayo ni ndava y'ibirenge byanjye muzonyubakira inyuba nzuki ni kuhora habagije canke nzoruhukira ahantu ki rero rero inyubako ni mu bisanzwe ahantu tujya kuruhuka ubu kuronka akayaga keza n'ibindi nko kuruhuka mu gusinzira cyangwa ibindi rero Abaheburayo 10:5 Pawulo abizanamwo nicyo cyatumye hamwe yaza mu isi yavuze ati ikimazi uwo ni Kristo ibimazi n'amashikano ntiwabigombye ariko banteguriye umubiri
What is the tabernacle?
Mbega iyo nyubako ni igikubu umubiri Imana ikorera mu mubiri Imana igihe kimwe hariya hejuru igihe yamanuka ku musozi hano impfizi canke inka yakora ku musozi yategerezwa kwicwa Imana ni yera ejo kumugoroba igihe abo bamarayika bipfuka mu maso yabo abaserafi bera no mu maso habo hera abatazi n'icyo cicaha kivuga kandi bategerezwa kwifuka mu maso mu nyonga z'Imana gupfuka ibirenge byabo mu guca bugufi rero Imana yera ntiyashobora kwihanganira icaha ku buryo atakintu na kimwe cyashobora gukora ku musozi aho Imana yabiri rero Imana yihaye umubiri mazibana natwe mu ishusho ya Yesu Kristo umwana wayo ikiremwa cyayo rero urya mwami yatanze ubuzima bwiwe kandi akarema ngingo kamaraso y'Imana karemenywe kuka karamembe karemanywe kugira ngo ubuzima bushobore kuva muri ayo maraso ku bwacu biciye muri ayo maraso turejejwe kandi uba amaraso yacu ubuzima bwacu bwaje mu kubaho biciye mu kwifuza ku mubiri byazanye ubuzima bwacu mu isi amaraso ya Yesu Kristo aratweza hindura kameremere kacu kurungika mpemu yera kuri twebwe rero twinjira muri kameremere y'Imana rero ducika ikibanza cyo kubamo cy'Imana Yesu yavuze ati kururya munsi muzomenya yuko ndi muri data kandi data ari muri jewe jewe ndi muri mwebwe namwe muri jewe murabona mumenye ukuntu iry'Imana iri mu ishengero ryayo ishengero uburyo tegerejwe gufata ikibanza cya Kristo kandi rikabandanya igikorwa ciwe unyizera ibi ikogwa nkorana wazobikora asigaye giye gitoya bisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzo mumbona kuko nzoba ndi kumwe namwe no muri mwebwe gushika ku mpera y'isi murabona ngibyo ribandanye igikorwa ciwe ubu imana canke bibiliya yavuze aha yuko Stefano yavuze kuvyerekeye Salomo yubaka urusengero yamara isumba byose ntiba mutubakishijwe amaboko ati juru niryo ntebe yanje y'ubwami sinayo nindava y'ibirenge byanjye mutonyubangire inzuki ariko wanteguriye umubiri amina aho rero wanteguriye umubiri Imana igerera mu gihagararo cy'umuntu yigaragaza ubwayo muri icyo kiremwa ugusenga gutunganya Imana muri twebwe turi urusengero rwayo yigaragaza yo Yesu ukuntu twoguma tuvuga ibyo aho muhaka kwa kuburi mpemu ngaha kubera ubushuhe nimurabe neza Imana yamye ibihe byose yigaragaza ubwayo mu muntu irya yari Imana muri Mose
reflected himself in man. That was God in Moses. Look at him.
Murabi yavutse ari umurongozi Kristo igihe yavuka hari uguhamwa kw'abana bagerageza kumuhiga niko byagenze kuri Kristo kandi yakijijwe icyo gihe na Kristo kwari uko yari umwanditsi w'amategeko nka Kristo Mose yaratutse iminsi 40 maze aronka amabwirizwa hanyuma aramanuka Kristo yagiye mu bugaragwa iminsi 40 maze agaruka avuga ati mwarumvise ko byanditswe ngo ntugasambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza bamaze gusambana nawe mu mutima wiwe murabona ibi bintu byose aho Imana yigaragajwa raba Yosefu yavutse ari umuhungu wa mpemu hagati yabo bavukana bose bari abantu beza abo basogokuruza bose ariko igihe Yosefu yatsa yari atandukanye yashobora kugira iyerekwa agasobanura indoto kandi ibyo byatumye yankwana bene wabo kubera igikorwa nyenizi n'Imana yari yamushikirije ku isi gukora bene wabo bamwankira icyo murabona kandi byose byerekeza ku musaraba kandi raba yagurishijwe na bene wabo intete z'ifeza hafi 30 yatawe na bene wabo mu kinogo ngo apfe yakuwe muri icyo kinogo hanyuma aragenda maze yicara iburyo bwa Farawo kandi nta muntu yashobora kuza kwa Farawo ariwe yaganze isi muri kirya gihe nta n'umwe yashobora kuza kwa Farawo adaciye kwa Yosefu nta muntu ashobora kuza ku Mana adaciye kuri Kristo gusa kandi igihe Yosefu yava mu ngoro imbere y'uko avayo hari nzamba yavuga hanyuma biruka bakiruka imbere yiwe bagasemerera bati tukama Yosefu araje aho waburi hose cyangwa icyo waburi kurakora cyose uko akazi kawe kabagahambaye kose wategerezwa kugava ku mavi yawe gushika Yosefu ashitse kandi igihe inzambi zopfuka umunsi umwe amavi yose azopfukama n'indimi zose zaturigiye Kristo Yosefu wacu azopfa mu bwiza amaze akaza akazi kawe ntikazoba agahambaye icyo gihe amavi yose azopfukama amaze yatuye ko we ari umwana w'Imana ibyo nibyo yo ese ukuntu tumubona muri Dawidi ukuntu Dawidi umwami yanswe yakuwe ku ntebe y'ubwami yiwe na bene wabo umuhungu wiwe byite yicara ku musozi wa Elayoni igihe yariko araduga hejuru ku musozi wa Elayoni araba inyuma i Yerusalemu amaze ararira kuko hariya abantu biwe yari yarakoreye kandi akabigisha iby'Imana amaze abantu biwe baramuhinduka hanyuma bamutera ibitugwa mucirako baranamutwenga igihe yatangura kutunga umusozi kandi yanswe yo Yesu ukuntu bigaragaza neza umwana w'Imana inyuma y'imyaka amajana 8 umwami yanswe hagati mu bantu biwe yicaye ku musozi maze aririra hejuru ya Yerusalemu nk'umwami yanswe ibyo byari bika Imana yigaragaza muri yabo bahanuzi igaragaza Kristo hanyuma rero haje umwe yari ugutungana ku Imana yari Imana muri twebwe kandi kuva kurya gihe yigaragaje mu ishengero ryayo kuri uru ruhande rwa Karuvariyo rero murabona twese turiko turagerageza gushika kuri iki kibanza cyo kubamwo urusengero rw'Imana nzima rero hari abantu bamwe bamwe turabona ngaha yavuze ati ubwa mbere dufise ukwizera ingeso nziza ubwenge ukwirinda ukwihangana ubwiza canke kubaha Imana n'urukundo rwa bene data ni byiza urukundo rwa bene data hanyuma mwongere ku rukundo reka nsubire ndabisoma ubugira kandi kugira mumenye neza ubu mwabitahuye ubu turatangurira ku murongo wa 5 mbere kubgiyo nyanduru kwenye nuganyu mushiru kumete wosu kwizera kwanyu mukwengereko ingeso nziza ingeso nziza mukongereko ubwenge ubwenge mubongereko kwirinda kwirina mukongereko kwihangana kwihangana mukongereko kubaha imana ukubaha imana mukongereko gukunda bene data ugukunda bene data mukongereko urukundo kuko namba mugira ibyo bikagwira bituma mutaba abanyabute canke ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo Pero Petero hari kintu ashimikiye ko nga kubwacu ngo twere kuko twobishikako rero ndashaka kuvuga ibi hako hari abantu bamwe bafisi igice cizi ngeso nziza ubumenyi ubwenge kuyangana n'ibindi kandi batavuga ko ari abakristo rero gusa turiko turigisha amiga yo ku munsi wiyinga kandi ibyo nuvuga n'ukuri hari abantu bafisi igice cibi bitigera batigira n'abakristo ariko ivyo ntibi zokwira ni nk'inyoni yirabura igerageje kwishira kwa mababa yiyitwa Pao gitesha gaciro gusa ishatse yo kwigumira ari inyoni yirabura murabona iyo igerageje kwigerekana gukora ivyo bintu kandi atari umukristo ntabari mu kibanza ciwe na gatoyi n'igiti cyase sikomora kigerageza guhingura mapome nico bishobora murabona nahari gitariko ntigishobora guhingura mapome ni nk'inyumbu igerageza guhingura ubwoya igerageza kuba intama mu gihe hari ubwoya canke n'inyumbu murabona ntishobora guhingura ubwoya ntibishoboka ubwoya ni ngabire y'imana si y'inyumbu yoshobora kugerageza kwigenza nk'intama ariko iguma ari inyumbu murabona rero ivuga iti yemwe ndashobora kurya nk'intama ndashobora gukora iki nk'intama kandi ntaco kibitwaye ico bishobora gukora utegerezwa kuba intama kugira ngo uronke ubwoya kandi reka mpagarikire ngakanya gatoya intama ntihingura ubwoya ifise ubwoya kuko ari intama abantu benshi bagerageza kuvuga bati yemwe nzogerageza kuba mwiza nzogerageza gukora iki ntuhingura ikintu na kimwe oya ntushobora kubikora intama ntikora ntisabwa ntitegetswe guhingura ubwoya yambara ubwoya kandi ibikora kuko ari intama kandi iyo uri umukristo wamanye n'icyamwe ngacambwemo ntugihingura ntugerageza kugikora ugerage ntiwigire wewe ubwawe icyo utari ubanye nico wotegerejwe kuba kandi rero birikora warumvise abantu bavuga bati yemwe ndakubwiye ndi narifuatanije n'ishengero notegerejwe kureka kubesha uri kuragerageza guhingura ikintu kinakubugira kandi ubu ntushobora kubikora rero ntibikenewe kugerageza habe na gatoya ni nk'uko inyumba idashobora kuyihingurira ngo ironke ubwoya ntishobora kubikora canke ikinyakabaka kigerageje kurya hamwe n'inuma ikinyakabaka kigerageza kuba inuma ntoshobora kwibaza igikona hariya kivuga kiti murazi ndi inuma maze kikishira kwa moya kivuga kiti murabe nsa azoba atameze neza gusa murabona uwo ni umuntu avuga ko ari ikintu kinaka mu gihe atari cyo murabona ntimushobora kubikora ntushobora kuvuga utubitegereze notegerezwe kugira ingeso nziza rero nzogira ingeso nziza notegerezwe kugira ukubaha imana rero nzoba uko nyene ye muri kugerageza kwitaka amababa n'ahari aho ushikira ntushobora gutaka amababa ku nyoni itariyo murabona ntibizokoreka nyene kandi byerekana gusuko irya nyoni ari ndyarya murabona mwoshobora kwibaza igikona gishaje kigerageza kwitera kw'amababa abiri y'inuma kigaca kivuga kiti murabe ngaha murabona ndinuma murabona yemwe muturazi twese ko ari gikona murabona nta kindi turashobora kuvuga yuko ari gikona yemwe ubu niko bimeze kugerageza guhingura ubukristo ntushobora kubikora ikintu cya mbere utegerezwa gukora ni ukuvuka ubwa kabiri utegerezwa guhinduka murabona kandi iyo uhindutse icyaremwe gishasha uko uriko uramera neza ubu murabona ubu nta ngorane z'amababa ufise zo kwikora iyo uyuvutse ubwa kabiri yego mugenzi nkuko nama ndabivuga ufate ingurube uyitsirite neza uyambike ikositime ya kastator cyangwa ikositime ya tuxedo nako hanyuma uyikurire hariya izogenda ubwo nyine mu vyondo yivurunge kuko murabona ntaco vyoyimarira n'ingurube iyo ni kameremere yayo kwivundagaza ni kameremere yayo utegerezwa guhindura kameremere yayo kandi ibisigaye bizikora rero raba utegerezwa kuvuga kabiri nibyo wahindutse yategerezwa kuba guhinduka uvuga uti yemwe mwene data Branham ndaza umugore umwe ngaha yemwe ntiyigeza akora ikintu na kimwe kibi numugore mwiza cyangwa uyu mugabo kanaka numugabo mwiza ntiyigeza akora ikintu na kimwe uraza ntababatse umuntu numwe oya ntabyo ntacyo bisigura ashobora kuba umubanye mwiza ariko se umukristo atabanje kuvuga bwa kabiri Yesu yavuze ati kiretse umuntu avutse ubwa kabiri uwera Yohana gatatu yuko ntashobora no kubona ubwami rero ibyo bisigura murabona bisigura gutahura uraraba ikintu icyo ari cyo cyose ukavuga uti sinda bikibona ushaka kuvuga ko utagitahura umuntu ntashobora gutahura igituma abantu bavuze induru umuntu ntashobora gutahura igituma imvugo y'umuntu yohinduka maze akaba yovuga mu ndimi umuntu asanzwe ntashobora kubona inge ni cyubahiro cy'Imana cyoza mu maso y'umuntu akerekwa kandi akabwirwa ibintu bimwe nico gukora akabibwira akababwira ibintu bigiye gushika kandi agatangaza ibintu bizoshika nk'uko umwami yabidukoreye ngaha mu ijoro ryakeye mbere murabona ubwenge busanzwe bugerageza kumenya none yakoze iki canke nubuhe bwoko bw'ubukorikora akoresha nubuhe buhinga afise kubona umuntu avuga mu ndimi bavuga kandi umuntu agasobanura akabwira neza na neza urugingo runaka rw'umubiri ico bakoze n'ico botegerejwe gukora murabona biyumvira ko ari ubwoko bumwe bw'umubikorikore hari ikintu kimwe bagize hariya hagati yabo ntibashobora kubitahura gushika uwo muntu avutse ubwa kabiri rero yavutse ubwa kabiri aho aba ari mu gufatanya ko ari caremwe gishashi yo kamere ya kera yo kugira amakenga yo gukekeranya yari afise yarapfuye ubu ni caremwe gishasha kubw'ibyo murabona ntabwo ategerezwa kugira icyo yongera ko na kimwe ubu kubera bizokwiyongera ku bwavyo nyene itegereze utegerezwa kuvuka ubwa kabiri kandi iyo wavutse ubwa kabiri ntushobora kuvuka ubwa kabiri udafise ukwizera nibyo kubyo byo murabona kugicapo cyanye ngaha ndafise umushinge nyawo kwizera n'umushinge nyawo wa byose kuko utizera ntibishoboka ko ahimbara Imana wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera bayirondera murabona ategerezwa kandi yo ukekeranya mu kuri bibiliya mu gihe ukekeranya ku ijambo ari ukuri byiza wo kwigumira inyuma gushika aho ubanje kuvyizera icyaha niki ukutizera hariho ikibintu bibiri gusa bingenga ikiremwa muntu ivyo ni gukekeranya cyangwa kwizera kimwe cyangwa ikindure ugengwa na kirya kiganza ubuzima bwawe bivana gusa nuko kwizera ufise kunganaho ushobora gushika mu kuduga ariko ubwa mbere hategerezwa kuba ukwizera reka ngume kuri urwo rufatira umwanya mutoya rero ukwizera nico utegerezwa kwizera ukwizera nico kwizera ni ishingiro ry'ibintu twizigiye ni uba ufise ibyo ufise ukwizera kuko bihishurirwa mu kwizera ukwizera ni ishingiro ry'ibintu twizigiye abaheburayo 11 murabona ikimenyamenya niki ni ikimenyamenya nyabaki ikimenyamenya cera kubw'ibyo uvuze uti mwene data Branham nizera ku Imana kizingwara rero namba wemera ibyo kandi rero ukamwemera nk'ugu kizingwara kandi utabesha ariko by'ukuri ukizera ko imishisha guyiwe yagukijije nta kintu na kimwe cobigukurako n'ikintu cakemutse rero woshobora kuba ufise ibyizigiro ukomeza gusa gusimbira kuri ikiwongera gusimbira kuri kirya ariko iyo ufise ukwizera urabimenya kuko n'ikimenyamenya uba ufise nari ni bangahe umuntu wese yigeze yumva uraro bese muri iki gitondo gihe yariko aravuga ubutumwa muri iki gitondo ora Roberse namwumvise avuga ikintu kimwe canke ikindi kijanye nuko hariho kwizera ko gutabarwa asenga rya sengesho ryo kwizera ryo gutabarwa yavuze ati akora ko mu gukora ko kuri radio kora ko mu gukora ku kintu kinaka kugira ngo uwo mugabo yariko arabikora kugira ngo biha abantu ikintu bashobora gushira kwa maboko yabo ikintu muvuga muti ubu ndagifise kuko yambwiye ngo ngore ku radio yanje ndagifise murabona rero nibyo ariko ubu kwizera nyako ntikurinda gukora ku kintu na kimwe muri ibyo bintu rero sindiko ndacira ko iteka mwene data orare habe na gatoya ariko akora igikorwa gikomeye n'umuntu yubaha Imana kandi jewe atangiye kaniyumvira cyane kuri ora Roberse birababaje cyane kubona tudafise benshi kurushiriza nkawe ariko icyo ndiko ndagerageza kuvuga nuko ukwizera ntigukeneye ikintu na kimwe murabona ukwizera kwizera ijambo ry'Imana kuko kwizera kuva kugukora koya ukwizera kuva kukumva ijambo ry'Imana ivyo barabishimangira nivyo murabona kandi ukwizera nkuko ivyavuzwe nta kirere kugira ukwizera n'ubunyene ukwizera kuringa rero nkuko hoba hari umuntu kanaka uwo mwana mutoye uwundi munsi uwo muvyeyi mushiki wacu kide nabo bavuze ko wari afise uwo mwana mutoya yari afise amara hanze atunguru yahaca umwanda mukuru kugira ngo asohokeremo ibyo yariye rero uwo mufaso niyumvise mushiki wacu kide nabo bashinga intahe yizeye yuko aramutse ashikiriye kandi agansa ngasengera urya mwana rero mubarabona Imana iduha abantu bamwe muri twebwe bafitanye imigenderanire n'Imana biboneka cyane ku buryo Imana isa nkaho igendera ngaha nkuko novuga na mwene data Neville cyangwa umuntu muzi neza kandi rimwe na rimwe dusa abo bantu kudusengera nibyo dutegerezwa gukora rero namba dufise ukwizera ko uriya mugabo cyangwa umugore wari we wese adusengera avugana n'Imana rero ukwizera kwacu kurafashe kurashikamye byaratunganijwe ngaha umuroma yagiye gusanganira Yesu maze avuga ati jewe sinkwiye ko woza mu nzu yanje sindabikwiye jewe sinkwiye kandi jewe sinagize jewe siniharura kw'ivyo ariko ati umuhungu wanje ararembye cyane kandi uvuga ijambo gusa urabona maze umuhungu wanje arabaho byari biki ikirere ntacyo gihindura murabona kuko Imana iri hose kandi ahantu hose Imana iri ubushobozi bwa bwose buraho kandi Imana kubirayi hose ibyo bituma Imana iba hose murabona gusa Imana ni nkuru mu Budagi mu Buswise nepfo muri Afurika neza uyu munota nkuko iri neza hano yo ngibyo nkubwibyo rero yavuze ati ntibimbereye ko winjira mu nzu yanjye vuga ijambo gusa mbega byari biki kwari ukwizera k'uwo muromani yaravyizeye rero Yesu yavuze ati igira umuhungu wawe ni muzima nuko aragenda urugendo rw'iminsi ibiri kandi umunsi ukurikira imbere yo gushika imuhira yahuye na bamwe mu basukubiwe bariko baraza hanyuma bavuga bati umwana wawe ni muzima kandi uwo muromani yaranezerewe rwose gushika avuga ati yatanguye kumera neza ryari mu gihe giye cy'umunsi yavuze ati nko mu masaha 10:11 niho yatangura kumera neza rero uwo muromani amenya ko cyari igihe Yesu yavuga ati umwana wawe ni muzima kandi ko yari yabyizeye amina akwiye hose ari hose ati byose ntagira intango ni iherezo uwo ni Imana kubwibye igihe baterefonye kandi bakavuga bati senga uwo ni umubonano rero ukwizera kwawe kuzana Imana ni ikintu kiza n'ugusenga n'Imana hamwe kurubuga gusenga ukwizera guhindura kuva aho gushika hano kurahuza vuga ijambo byose ibyo nshaka gukora ni ukuvuga ijambo n'ikintu cyose ni cyiza murabona ntiyari akenewe kuba hariya gusa avuga ijambo kubera iki Imana iri hose nimushobora byose gusa we ni inkomezi munsi y'isi nk'uko ari hejuru y'isi cyangwa impande zose n'Imana yavuze ati kandi ikintu cyonyine utegerezwa kugira ni ukuvuga ijambo gusa kandi ubu kwizera gukora ibisigaye ku bw'ibyo utegerezwa kugira ukwizera nk'umushinge ubu Kristo bwose ibyuri byose ibyo uzoba bishingiye ku kwizera mu ijambo niyo mpamvu nizera ijambo murabona Sinshobora gushira ukwizera kwanje ku kindi kintu. Namba ngiye kugushira mu ishengero nirihe se shengero. Noshobora gushira ku Catholic Lutheran meto Baptiste Pentecost eh noshobora kugushira ntavyo nzi zose nta rufatiro difise nibindi bindi nurudubi nibindi bindi. Ariko iyo nshize ukwizera kwanje mu ijambo ryiwe biramata. Ntawe ushobora kurisigura hano ni nikuhora hagize rero ndizera ibyo uwo ni umushinge umuganga mwiza mutoye hano mu gisagara umugenzi wanje muganga Samader twari imisore hamwe murazi twese mwese Sam kandi yarambwiye ati Bill inyuma y'ukuza kwa kurya kwerekwa namubwiye aho azokubaka inyubako yiwe ingene izoshobora gusubugenda hariya mumubaze rimwe na rimwe nambari ukuri imyaka ibiri cyangwa itatu imbere y'uko bishika mubaza aho yobaye navuze nti uzofata hafi iki gisagara kandi nta gisiga yari ku kintu kimwe hagati yiwe n'ivyo niyo nzu yo gusubira zahantu mu buzima busanzwe muganga der afisa hasigaye n'ico bita iduka ry'imiti n'ivyo muganga der yashikije gusa neza na neza uko kwerekwaho ikibanza yavuze ko bazoshobora gukuraho mu gihe cy'imyaka 25 biri mu bucamanza naramubwiye muganga Imana irakiguhaye kubwo kwicisha bugufi kwawe yavuze ati ntaco maze namubwiye uri mu ikinyamasyo ubyifise igishishwa hanze iki gikoba urabirako abagenzi hariya ariko uri umuntu mwiza ku mutima va muri ico gishishwa navuze nti Imana irakiguhaye yavuze ati sinigeze ndagukekeranya bira ariko ivyo ndaza kubikekeranya navuze nti genda mu biro vyawe yari injiye igitondo gikurikira yamhamaga yambwira ati ndakanye birengeje yavuze ati ufisi ngora niye hari nko muri mukakaro navuze nti ufisi ngora niye muganga yavuze ati naramaze kugura kijya kibanza biri bari bafisi inama mwijoro hahise i Boston kandi bamaze kugura kijya kibanza kino gitondo navuze nti narakubwiye nari hari uwundi munsi turiko turavugana igihe inkoho yaturika mu maso yanje yavuze iti ndibaza ndamaze kubibwira abantu igihumbi baza ngaha nkuko cari giki ubu igihe Imana ivuze ikintu cari cyo cyose bitegerezwa gushika umuhinga muheza abagenzi banje bamwe baraje muhira bari barumvise irya yerekwa ry'igikoko karibu igifisa amahemba pima 42 hamwe n'idubu nini yari kaze ifisa moya ifeza sinza abantu bangaye baje muri iyi nyubako abashaka kubona ivyo navuze nti rabi y'imetero gendo pima iryo hembe yabyumvise bivuzwe imbere y'uko bishika murabona kubera iki igihe Imana ivuze ikintu gitegerezwa gushika iryo niyo mpamvu bifise ishingiro ubu ni uwo mugambi wo gukizwa rero namba iryo yerekwa ryiwe ryarashitse bikwiriye nka kurya nyene yavuze ko bizoba kandi n'iri shengero rikaza rizi yuko ari byo rero ni gute kuvya ijambo ryiwe murabona ibyo ni byemewe kurusha iyerekwa namba iyerekwa ritavuga ibijanye n'ijambo rero iyerekwa n'ikinyoma ariko n'ijambo bwa mbere kubera ijambo n'Imana murabona rero abereye hose icarimwe yavuga ngaha hama bibera muri Canada amina murabona abereye hose icarimwe ibyo ni byo ubwa mbere utegerezwa kuvuka ubugira kandi igihe uvutse ubugira kandi ugira ukwizera wizera ijambo gushika uvutse ubugira kabiri uzobirwanya namba gusa ushigikiye iby'idini kandi ukaba ufise ubwenge bukeya bw'umuntu bukubwira kwitwara neza ntimuzigera muhuriza hamwe ku ijambo ry'Imana ntuzigera ubikora utegerezwa kuvuka ubwa kabiri kandi kuvuka ubwa kabiri bivyara ukwizera ni byiza hama umaze kuronka kwizera ngaha nyene ukwizera rero uba uriko urakura ubu abantu benshi baca bari kuri ya rutari hama bagasenga bavuga bati mwami mbabarira hama kwezwa guhambaye kukabaza ko hama n'ibindi rero ugira umwanya mwiza uje kuri ya rutari usemerere usubira inyuma uvuga uti Imana ishimwe na murose oya watanguriye mu kibanza cyo gukura ntacu urakora murabona ikintu cyonyene wakoze ni ugushiraho umushinge ubu ugiye kubaka inzu hama acha ushiraho umushinge uvuge muhungu mwa na musore murabona waronse umushinge wo kubaka kw'inzu yawe ubutegerezwa kubaka inzu rero hari abantu ibintu bizana na kino gitondo nibyo tugiye kuvuga kubu ni vyiza inzu uyu mushinge wino wa mbere mbega umushinge w'ubukristo niki ukwizera mu ijambo ry'Imana urwo rero nigo mushinge wawe hama ugacutangura gukura rero ucutangura kongerako kuri uyu mushinge rero kubaka inzu ushiraho ibyo hejuru hamwe n'ibindi n'ibindi byose mwene data wud hamwe nabandi ba sharpantie n'abakoresha bakuru bana babubatsi murabona ngiye kubabwira ingene wo kubaka inzu yawe ya mpema himana yo kwibera ashaka kwibera muri wewe ashaka kuba nkawe akeneye ko mushushanywa ugushushanywa nako nkuko ameze Murati keri gihe bakora inzahari imbere yuko iyo nga ngo bayiturire babanza kuyikubita bagakora ku micafu yose mu cuma umujumbu n'ibindi hamwe n'ibindi bakabandanya babikubita bakabihindura no kubandanya babikubita abahindi barabigira nubu bakubita inzahabu kandi bakongera bakayikubitura ingene bamenya ko icuma cyayivuyemo hamwe n'uwundi mucafu n'ibindi bintu nuko imicafu yavuyeyo n'igihe urya hari kwara kubita yashobora kwibona nko mukiyo muri ico cari gifisi isuku kandi gisa neza gushika uko niko imana ikora tori zahabu yatoye mwisi hama akayikubita na mpemu yera akamuhindura akanda akamukubita gushika ronse ahashobora kwibona kandi ibyo nibyo dutegerezwa gukora gushushanywa n'umwana w'imana rero ubu dutegerezwa gukora akazi kiwe yavuze ati unyizera uwera yohana 14:7 uwizera ibikorwa nkora n'abazobikora ubu utanguye kwerekana ibikorwa bya kristo ariko benshi muri twebwe bagerageza gukora ibikorwa by'imana mbere yuko Kristo ashushanywa natwe rero hari ngorane tubona ibyo bintu biba murabitsi murazi tubona ibi bidutsitaza mu nzira turabona imigwi y'urutatane y'abakozi b'Imana abakristo barundanye mu ibarabara kubera ko batukishije ibisabwa akandi niyo mpamvu ndi ngati no gitondo kugira ngerageze kwigishira ishengero ritoya na jewe uganje ingene dushobora kuba ikibanza imana nzima yiberamwo nibangahe bashaka kubiba ikibanza imana nzima yobamwo rero uku niko tubikora niki kintu cy'ambere ugire ukwizera kandi uvuge uvuka ubugira kabiri uko niko gushinga umushinge hama duhejeje gushinga umushinge wewe ubwa kabiri wongere ko kumushinge wawe ongera kukwizera kwa Petero yavuze ngaho ngera ko ubwa mbere ugira ukwizera hama ugaca wongera ko ingeso nziza kukwizera iyo niyo ntambwe ya kabiri irya mbere shinga umushinge ukwizera hama kukwizera kwawe wongere ku ingeso nziza ubu harya twese haratunanira ego mugenze ego wongera ku ingeso nziza kukwizera Ibyo ntibisigura kubaho ubuzima butagira agasembu urabizi nk'umusorgore cyangwa umugabo n'ibindi ibyo ntibijyanye nabyo Bibiliya ivuga twasomye ngaha mu gitabo Caruka havuga ingeso nziza zamuvuyemo ibyo n'ukuri nimba tugiye kumera nkawe dutegerezwa rero kugira ingeso nziza dutegerezwa kugira tube nkawe mbega indirimbo ya mbere nakunze mu gitabo cy'indirimbo z'Imana imwe muri nziza yari kuba nka Yesu rero nimba ngiye kuba nka Yesu ntegerezwa kugira ingeso nziza kandi nzira ituma biva kuri jewe bija ku bantu kuko ingeso nziza zamuvuye ko kugira zishikira abantu ingeso nziza kandi mbere yuko yo kuyereka ubanza kubuyifise utayifise ntibizokuvamo nishobora kuvaho itari none byo curiki igihe umuntu yogerageza gukura ingeso nziza muri twebwe kandi isheke yogarukanwa ka atamahera kwiye murabona oya atanaho oya ntaho yoya kura isheke yanzwe umuntu arakwitegereza nk'umukristo hanyuma ejo akakubona wigenza nk'umunyabyaha ntangeso nziza ishobora kuva muri ibyo murabona uko n'ukuri ingeso nziza itegerezwa kuba muri twebwe kandi gushikaho turonse ingeso nziza kandi igihe turonse ingeso nziza y'ukuri dushobora kuyongera ku kwizera kwacu uwo n'uwundi mushinge w'uruhomu ukurikira rero ubwa mbere utegerezwa kugira ukwizera ukwizera konyine ntikuzobikora utegerezwa Petero yavuze ati rero wongera ingeso nziza ku kwizera utegerezwa kugira ingeso nziza kugira ngo uyongere ku kwizera kwawe ubu rero bishobora kuba ari impamvu mu yifise kuko amashengero y'uno munsi akwigisha ko utegerezwa kuyigira canke ngo iminsi yayo yararenganye ntibategerezwa kuyigira ikintu kimwe gusa utegerezwa gukora ni ukwiyunga n'ishengero gusa ego iminsi yaraheze ingeso nziza wari we wese arazi cyo ijambo ingeso nziza icyo risigura murabona kandi dutegerezwa kuyigira nambi inkomezi zapfuye muri we kugira zikizurya mugore yararwaye yiteze zirya inkomezi nyene mu ishengero ryiwe kuko yari icyitegererezo cyacu kandi namba yari afise inkomezi zo guha abantu atwitegeka inkomezi zo guha abantu kandi ingeso nziza ni iki ingeso nziza ni inkomezi ubushobozi
Virtue is strength, power. Some of them don't even believe
abantu bamwe ntibazizera ntibazizera ubushobozi bw'Imana bavuga bati ibyo ibyo byararenganye ikintu kimwe utegerezwa gukora no gushyira izina ryawe mu gitabo maze bakakumija kw'amazi cyangwa ugasuka kw'amazi cyangwa ukabatizwa cyangwa ibindi ibyo ni ibyo utegerezwa gukora gusa ariko Petero yavuze ngati ongera ko ingeso nziza ubu Petero ariko aravuga ku bijanye no kubaka inzu y'Imana murabona ingoro y'Imana kuyishinga mu kibanza kandi umaze guko kuronka ingeso nziza utegerezwa kugira umaze kuronka kwizera utegerezwa kugira ingeso nziza hamwe nako uko no kugira ingeso nziza kubyisi yose narigishije ubutumwa haraciye imyaka 20 ndibaza ku bijanye na Revera mushinga ntaheshurwe shurwe umwungere nabiku ye mu gisomwa aho Yesu yavuze ati nimwitegereze ishurwa ingenera ikura ntibyigera ritama ntiricishe impuzu ariko ndababwire na Salomo mu bwiza bwiwe bwose ntiyarashakije nka rimwe murayo nimwitegereze ishurwe riva hasi neza na neza mu mwanda kandi buri mwanya ugize umunsi ritegerezwa konka isi murabona hanyuma rikoriki hamwe n'izi nkomezi ziri kwega zirishira hanze ku isi rirashajije kuko uburyo itegereza ararikunda ririyugurura ubwaryo kubw'ubuki kubw'uruyukiruze maze rutore igice cyabwo ntirwidoga icyo rufise ruragikurayo byo curikirwa igihe uruyukiruje hariya ruti uburyo bw'amafaranga ntibukwiye nta buki urwo ruyukiruto rwo kwiyagaza mu mutwe maze rukavuga ruti n'ubuhe bwoko bw'irishugwe Nambo umuntu ajagerageza kurondera gakiza genda kwishengero ryizera yuko iminsi ibitangaza yaheze nk'igihe kimwe Jacques Co yavuze ati yagiye mu nzu y'umuntu yoburiro maze atuma ku rutonde runini yarwibyari bihari atangura kubisoma te bone steak n'ibindi avuga ati mfata te bone rero ivyo byari ivyo igihe carenganye ntitubifise byo yoshobora kuba yaciye ashira urwo rutonde rw'ibifungurwa maze arasohoka murabona uko n'ukuri kuko ntibari bafise ikintu na kimwe cyo gufungura uko biri kose rero ushobora kugenda mu burira aho bafise ibintu byo gufungura kandi umuntu wa mpemu mu gukura arakenera ikintu kinaka cyo gufungura ico ni jambo ry'Imana rizera ijambo ryose ryiwe Imana ifise imeza nini yaho abera b'Imana bagaburirwa ahamagara abantu biwati ingo hanyuma dusangire atugaburira manu yiwe yishura buri mutwaro wacu wose yo nivy'igikundiro gusangira na Yesu ibihe byose Nibyo ego mugenzi yararironse ishengero rirarifise ishengero ry'Imana nzima ryubatswe muri uyu muntu ashitse w'ubwenge bwa Kristo ubu mutegerezwa kugira ingeso nziza niho navuga ntikintu cambere urazi hariho umuntu akunda kumotega ubumote ntiyikunda afise ubumote imbere yuko atanga ubumote ategerezwa kuba bufise imbere yuko atanga ubumote ategerezwa kuba bufise imbere yuko atanga ubwiza ategerezwa kuba abufise imbere yuko utanga ingeso nziza utegerezwa kuba uzifise rero ongereza kukwizera kwa ingeso nziza amina muratahura twoshobora kuguma kuri ibyo umwanya muremure ariko umwanya wacu urihuta kongereza ingeso nziza kukwizera kwawe ubu icya mbere ni ukwizera hanyuma ingeso nziza kandi rero ubugira gatatu ongereza ubwenge ubwenge rero ivyo ntibisigura ubwenge bw'isi kuko n'ubusazi ku mana ariko ubwenge bwo guhitamo guhitamo iki iciza mu kibi ugahitamo gute rero nimba ufise ubwenge ru Kristo hamwe n'ingeso nziza no kwizera uhitamo nimba ijambo ari ryo canke atari ryo kandi nimba ushobora gushyira ku ruhande za nemera zawe no kutizera kwose ikintu cyose uvuga yuko wakoze rero ufise ubwenge bwo kwizera yo ku Imana idashobora kubesha ijambo ryose ry'umuntu muntu uri bikinoma ariko iryanje ribukuri murabona ubu muri ko muraronka ubwenge ubwo si ubwenge burengeye singombwa ko muronki impamya bushobozi zine muri kaminuza runaka canke ikintu kinaka nkico kugira mu buronke kuko izo nkomezi zose zitangwa n'Imana kugira zishire urufatiro ku kwizera kwawe kugira ngo ushire urugero urushitse rw'umuntu nyawe mutima w'Imana ego mugenzi ongereza
That you might come to the full stature of a real living man of God. Yes, sir.
Ongereza ongereza ubwenge kuko ubwenge bw'icambo utegerezwa kubyizera muri ubu buryo nka uno munsi wategerezwa kwizera yuko kandi ubyemera yuko iminsi ibitangaza ntirarengana ubwenge bw'ibyo Imana yavuze Imana ishoboye kubishitsa Aburahamu yarabyizeye kandi gihera afise imyaka ijana ntiyahemutse ku masezerano y'Imana no kutizera muri abo kuntu iryo jambo ryasa n'iriteye isoni nguyu ngaho umugabo afise imyaka ijana arindiriye kumwana avuka mu muryango wiwe ku mugore afise imyaka 90 murabona hafi imyaka 50 yahaze atagishobora gutwara inda yabanye nawe kupfa akiri umukobwa akiri umunyabaga hanyuma nguyu ngaha nta buzima gifise muri we kandi inda ya Sara yari yapfuye kandi ibyinziro byose byaheze ibyinziro byose bishoboka ariko naho bihushanye n'ibyinziro yiteye ibyinziro kubera yafise ubwenge yuko Imana yari ishoboye gushitsa ikintu cyose yari yarasezeranye ubu mu gihe mu kironse nkuko rero mukongere ku kwizera kwanyu mu gihe muronse ingeso nziza nyazo muzongere ku kwizera kwanyu mu gihe mushobora kugenda genda ngaha hanze ku ibarabara ubeho nk'umukristo ukore nka ubu umukristo ongereza ibyo mu kwizera kwawe mu gihe ufise ubwenge Mufuka muti rero sinzi nimbi cyanditswe arico ubu ngaha mu byakozwe n'intumwa 238 sinzi ukuntu no bifatira hamwe na byakozwe n'intumwa 2819 sinshobora byiza nta kintu ushobora ushobora kongereza kuko turakironka na gato murabona niki mugiye gukora kuko utaragira ubwenge buhagije bwo kumenya Imana naho yuko bibiliya itivuguruza shiri ibyo ku ruhande ntihagira ikindi kintu bivuga ko urabona bireke Ari kumugiye ushobora kubona yuko icyanditswe kitivuguruza yuko ushobora kuvuga uko kandi ushobora kubona yuko kubwo guhishurwa kw'Imana ijambo ryose ryanditswe mu mabanga kandi ubwenge bw'Imana bwonyene bushobora kubihishura rero mu gihe ufise kandi uvuga wemeze ijambo ry'Imana n'amina rero ongereza ibyo kukwizera kwawe yo uri kuregereza kuba umuntu mwiza ubu rero urabona uri kuraza urabona niki n'ukwizera hanyuma ingeso nziza hanyuma ubwenge murabona ukuntu vyubaka uyu muntu murashobora kubona ko ata buryo bwo kubihunga iyi niyo nzira yo kuba mu gihagararo cyuzuye cya Kristo ego mugenzi mu gusuzuma musuzume neza gusuzuma namba ari byiza cyangwa bibi kwizera ijambo ry'Imana gusuzuma namba ari byiza cyangwa bibi namba nkwiriye gukorera nemera cyangwa gukorera Imana gusuzuma namba ari byiza cyangwa bibi ko nkwiriye kuvuka bwa kabiri cyangwa kuba umunywanyi w'ishengeraho rero uri kuratangura gusuzuma neza iyo umuvuga butuma avuza ati iminsi ibitangaza yararangiye Bibiliya yavuza ati Yesu Kristo ko arareje n'uyu munsi ni kwari niko azokwama kugeza ibihe bidashira none uzokwizera ikihe muri ibyo iyo upfuze uti nzofata Imana rero ibyo ntupfa kubivuga kuko ngo emwe ndabifata ntibipfuye ku mutima ariko hari ikintu muri wewe ukwizera gusunikira hariya ariko rero ukwizera kwawe kuvuga kuti ndazi yuko wari wahundi nyene amina naramwiboneye ko ari wahundi ibyo nta kintu gishobora kuwintwara ndazi ko ariho amina ibyo rero uce uvyongera kukwizera kwawe ubigereke kumushinge uri kuraduga neza na neza mu bwami ubu warashitse ahantu neza na neza ubu igikurikira umuvuga butumwa zo kubwira na benshi bazovuga bati ibi bintu usoma muri bibiliya byari byikindi yindi gihe ubu reka ndakubwira igituma kuko ibyo ntavyo dukeneye uyu munsi navyo dukeneye urabona ntitwari dukwiye ntidutegerezwa gushira mu ngiro bijya bintu gukiri indwara kuva ku mana ntuvuga mu ndimi mu ishengero kugira ngo dushire ishengero ryacu ku murongo kandi ntitugire ibi ibyo turabishikira ndavize icyanditswe kandi ngaha kubyerekeye ibyo murabona namba ubu dukwiriye kubikora cyangwa ntitubikore aha ariko aha yavuze ati sindabizi ibyo ntidukwiriye kubikora uyu munsi ikintu cyonyine nibaza ko dukwiriye gukora dukwiriye kwiga kuvuga neza imbere y'abantu dukwiriye kugenda maze muganga w'indwara zo mu mutwe akagusuzuma ubwenge bwawe akaraba ko dushobora kwiyereka ubwacu namba urugero rw'ubwenge bwacu zacu ruri hejuru kugira tubikore nibindi gutyo nibaza yuko kandi dufise amakoranira hambaye kuruta yandi twubaka idini ryacu ntituriko twubaka idini sindi ngaha muri iki gitondo ngo nubaka idini Kristo ntiyigeza ndungika kubaka idini Kristo yamubwise kubaka abantu mu gihagararo cya Yesu Kristo kugira ngo habe ikibanza cy'ubusobozi n'ikibanza cyo kubamwo mu kubw'ijambo ryiwe murabona kubaka umuntu gushikaho aho hantu sukubaka idini ngo ribe idini rihambaye kuruta ariko kubaka abantu ngo babe abahungu n'abakobwa b'Imana ico nico ciyumviro murabona kukwizera kwawe mukongere k'ingeso nziza mwongere kubwenge yemwaho uri kurashika ahantu Rero iyo batanguye kuvuga batemwe ibyo ntidutegerezwa kuvyemera uno munsi mutegerezwa bitegerezwa kubuko ibyanditswe ntibishoboka kube ntibishobora kubesha kandi ntibishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera niko bibiliya ivuga byizere gusa uko byanditswemo murabona mutegerezwa kuronka ibi bintu kandi n'inzira yonyene yo kubironka n'ukuronka ubwenge buva mu ijuru kandi ubwenge buva mu ijuru buzokwemeza ijambo mutegerezwa kwizera su kwigira ko uvyizera nta na kimwe muri ibicigira murabona hamwe mwogerageza kuvuga muti ndabifise ntimube inyoni yirabura igerageza kwishira kwa mababa y'inyoni apao murabona kuko azogwa neza na neza ntiyamenyeye ntiyamereyemwo mu bisanzwe amaditse ko gusa ndiko niyumviraho Dawidi yavuze hariya muri Zaburi irimo ati nzo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi murazi hari itandukaniro riri hagati yo guterwa no guterekwa kumadikwa ni nk'igiti cy'umweroni cya kera cyaratewe gishinze imizi munsi kandi kigahagaze neza ako gakoni gashaje gateretseko aho ntuzi kizohava kihashikira nta mizi gafise nta mushinge gafise murabona ni nk'abantu bamwe bavuye mu iseminare cyangwa ikintu kinaka murabona ntibafise yemwe umushihinga nakananaka yaransengeye mu gikorwa cy'Imana naho bitaniye n'ibyo ari bihari Kristo ya Kristo yakuvyariye hariya murabona mu kwizera kwawe murabona yarabaye mushasha kandi yavukiye muri ibyo hanyuma rero umaze kuvukira muri ibyo ibi ni ibintu yiteze ko wongera ko gusugumu byongera kubu tubiye nyene ku murongo rero hazoba ikindi kintu hakuru ubwenge dutegerezwa kukivuga ko ubwenge bw'Imana murabona mbega bibiliya muri iki gihe yabaye yataye insiguro yayo murabona bobo abantu benshi bakubwira ibyo yuko bibiliya itagisi sigura neza na neza nambi mani panze impanze kwijisho kandi ikankosora mucacanje kandi nambandi umwana w'Imana irabikora ibakorera uko abahungu n'abakobwa iyo ukoze ikintu kitari cyo iragukosora rero nambi Imana yamiza agatima kuri wewe yuko iguhanze kwijisho kandi kagukosora yabikoze birushirije ukungana gute ku ijambo ryayo ari ryo we ari ryo karorero kawe ari ryo we ubwiho bwa mbere na mbere jambo yaryo kandi jambo yahoranye kandi jambo yari Imana kandi yihaye umubiri mazabana natwe ijambo ni uguhishurwa kwa Yesu Kristo Bibiliya yarabivutse Kristo ahishurwa mu ijambo ryiwe kandi namba yarakubona igihe ya warengira ibyagezwe agucira kwiteka kubwibi yarinze birushirije ukungana guti cyagezwe ciwe kigucira kwiteka amina bandanya muhungu ntumbwira ibyo bintu ndizera ubwenge bwa mpemuyera kubyinkomoko ubwenge bwa mpemuyera buzoshimangira iminsi yose ijambo na amina iyo ubonye ibyo bintu bisa naho birwana na muri bibiliya uricara maze ukavyiga mu gusenga nka kurya kandi ikintu cya mbere umenya mpemuyera atangura kwigaragaza haheza kanyabona bitangura gufatana kandi hariyo urabifise murabona ubwo ni ubwenge bamwe muri bo bavuga bati yemwe rero bibiliya yavuze ko ari wa wundi nyeneje uno munsi no mubiye bidashira kandi ishengero rivuga ati mu bundi buryo ni wa wundi nyene uhejeje kugurura icanzo ca nyene yarya nyene murabona ego mugenzi oya mugenzi ni wa wundi nyeneje uno munsi ego mugenzi Yesu Kristo wa wundi nyeneje uno munsi no mubiye bidashira nta budasa buri muri we na gatoya aba mu ishengero ryiwe akora co kimwe hasigaye igihe gito nkuko navuze mu kanya gahe hasigaye igihe gitabisi ntibabe bakimwe mbona ariko mwe ho muzombona kuko yavuza ati nzoba ndi kumwe namwe no muri mwebwe gushika kumpera yise ubugira kandi yavuza ati ibikogwa jewe nkora namwe muzobikora ubugira kandi yavuza ati nzoba umuzabibu n'umuzoba mashami kandi shami ribeshwaho gusa n'umuzima bw'umuzabibu ikiri mu muzabibu cyose kizana na mwishami ishimwe Rero Kristo wa wundi nyeneje uno munsi no mu bihe bidashira ivyo bizana ubutima bw'umwami Yesu Kristo amina ubwenge butari ubwise buri yumvira ubwoko ubwari bwo bwose bw'ubwenge bwise buri yumvira murabona Hari kukwizera ntikugire ukwiyumvira Imana iguhishurira iki n'iki kintu kigiye gushika umushakashatsi wari we wese yoshobora kukubwira ati nikinyurane ntigicoshoboka gushika uravyizera ukariko kose murabona ego mugenzi bibiliya yavuze iti dushingura impari ntiyiyumvira n'ukwizera ukwizera ntikugira impari ukwizera kurazaho kuri ukwizera kurakora ukwizera kuguma hamwe ntigushobora kunyiganyiga nta na kimwe gishobora kunyiganyiza sindagwishinga n'icari kindi cari co cose kivuga kiti kiriya kindi ntikunyiganyiga na gatoya kuguma harya nyene kurindiriye nta budasa buhari kuguma harya nyene Imana yabwiye Nowa ibigiye gushika yarabyizeye murabona Imana yabwiye Mose ibigiye gushika yarabyizeye Imana yabwiye abigishwa ibintu biginaka bigiye gushika ati mugende hejuru hariya kuri Pentecoste kandi murindire bagumye hariya nyenego mugenzi ni byiza rero ubwenge rero si ubwenge bwisa ariko ni ubwenge bwo mwijuru kandi ubwenge bwo mwijuru mugihe Imana iri ari isoko y'ubwenge bwose kandi Imana ari jambo rero namba wararonse ubwenge bwo mwijuru witera ijambo kandi wiyumvira ikintu cyari cyo cyose mwijambo kandi urubanza kwama kori ishengero rwa naciyemo canke jewe naciyemo umwe mubagaba igihe kimwe mwiramu muburanisha mwiburanisha ritoya yarambwiye yavuze ati navuze nti nta kintu na kimwe kibi bashobora gutora nuko rero batangura ku navuze nti rero aho namba ata kintu kibi kirimo kuki mutampa amahoro murabona nuko babandanya bambyira ibyanditswe bimwe yaravutse mu umuntu munini yakomeye yarafise itabi mu ntoki yavuze ati mushinga na Ibrahim ni bibiliya navuze nti ndanezerejwe nu kuvyumva yavuze ati ubu ndashaka kumenya ivyuko kugendereza uri hishu tututambara urungika ugurisha udututambara urungika uko kugendereza ko gusengera udutambara no kuturungika izo mpuzu zasizwe niko muvyita impuzu yavuze ati hanyuma ivyo ukabirihisha navuze nti oya mugenzi nta kiguzi cabyo nawe ati rero kuri uku kugendereza navuze nti Uvyita ubukorikori mugenzi wambwiye mu mwanya mutoya uheze yuko wiga bibiliya yavuze ati ndayiga navuze nti mbarira byakozwe n'intumwa 19:11 ubumenyi yakuye mu mutego w'iyo byita gerageza guhindura ikiganiro navuze nti ucumbwira Yohana 5:14 ntiyashobora kubikora yamvuze nti hanyuma Yakobo 5:14 ntiyashobora kubikora navuze nti urazi Yohana 3:16 murabona aciye ubwenge bw'isi ariko igihe yavuze ati ariko mushinga na Ibrahima muriko ugerageza gucura urubanza ukoresheje bibiliya turiko turaca turuca dukoresheje amategeko y'igihugu navuze nti nyakubahwa mbega amategeko y'igihugu ntashingiye kuri bibiliya rero n'ubutungane amina atankeka ubumenyi atari ubwisi ubumenyi bw'ijambo bwa mpemu kumenya iby'imana yavuze gukora iby'imana yavuze ibyo nibyo rero namba ubufise kandi ukaba ushobora kwizera ibyo bintu byose ko ari wa wundi nyenejo muri ibintu byose ijambo rivuga yuko ari ukuri uvuga amina kuri kimwe cyose ni byiza cyane ibyo uvyongere kukwizera kwawe ni byiza cyane hagize umuntu agerageza kukubwira ngo bibiliya yatakaje ubushobozi nta kintu na kimwe kiriho nko kubatizwa muri mpemu yera ibyo ntuvyongere ko ntibizokunda bizogwa nko gushira ibumba ku rutare ntabwo bizohagarara bizosenyuka rero abantu barakubwira bati bibiliya ntishobora kwizerwa uyu munsi ubu witonde ntuzozuri itera ibyo ntibishobora kuba ukuri ibyo warabyumvise igihe cyose akagani kavuga ngo ntushobora kwizera bibiliya rero namba namba ufise ivyo mu vyiyumviro ntu ntugerageze kuvyongera ko kuko bitazokunda inyubako yose izogwa aho nyene itegereze guhomwa na mpemu yera nshatse kuvuga ufatanirizwa hamwe ibintu biyimatanisha kandi ikintu kimwe kimimatanisha murazo kuntu ishambrayeri bashizemwo ikiraka birafatana iraramba imisi yose gusumba iyo bashizemwo uburembo iyo ikiraka cha kera kiri kwipine gishushe iyo pinishushe gatoyi kubera ya nyuru ya nyarutse gica gishongeko mugenzi murabona rero izo nizo ngorane z'abantu benshi muri iyi minsi bagerageza gufatanisha ubumenyi bwabo n'ubumenyi bw'isi uburembo butoyi bushaje ku isi kandi igihe ibigeragezo bije yemwe nkumbure nari mu makosa murabona kandi impemu ziravamwo zikavamwo mu mwanya mutoye gutera kamo kawe kose no gusimba simba ntacho bikumariye abantu bakubona neza wasubiye mu byondo ubugira kandi murabona ivyo n'ukuri ariko iyo ugumye hariya n'umucanwa ukwiye wa mpemu yera gushika ukyugire umwe nurya muri ngoti nivyo wewe muri ngoti mu ntindu kumwe iyo ugumye harya gushikaho wewe ni sezerano ry'Imana mu bumwe rero ongera kwivyo kwizera kwawe namba utabikoze ntiwongera kwa namba uvuga uti ijambo ntirishobora kwizerwa ntugerageze kongera kwivyo uvuga uti amasezerano y'umubatizo wa mpemu yera yaraga genewe gusa intumwa 12 nk'uko amashengera mwemwe abivuga uno munsi ntugerageze kongera kwivyo aho niho umushinge wabo uri warabomaguritse wose murabona nk'uko uziya yari ijoro riheze igihe yabona umushinge w'uyu muntu yari yizeye ubomaguritse wose yafashwe n'imibembe ntibyari byiza ubu gusa ku ntumwa 12 intumwa 12 zonyene nari kwa mwene data White nibaza yuko inyuma hariya hantu hanaka ijoro rimwe hari umuvuga butumwa hariya nariko ndavuga abavuga butumwa bane canke batanu hamwe uyu muvuga butumwa yarahagurutse hanyuma avuga ati ubu nshaka kukubwira abantu bakundwa ikyo bagwo bakundwa ikintu kayo nibaza ko muri abantu beza navuze nabwiye umuntu munaka navuze nti nini numwe yicaye neza hariya murabe akubwivyo Junior Jackson inyuma hariya yari yahejeje kuvuga kandi yavuze yariko yigisha ku bantu ku buntu Imana yo mana we yari yaka arindiri yashaka ashika hariya kandi yari kwaragerageza gutahura rero nshaka kuvuga ku mushinga nta Ebraname hano ndababwire ni antikristo kandi atangura gutya ijoro ryose bamwe mu bavuga butumwa batangura navuze nti rindira gatoyi rero ntimuvuge na kimwe bene data we ni kwe numwe kandi natwe turi umugwi navuze nti gusa ni mumureke mumurekera amahoro yifatire mu ruhanga jewe nashaka kubyitunganiriza jewe ubwanjye kuburyo ntari nkimenye ico nokora murabona kubyivyo navuye yavuze ati umushinga nta Ebraname na hi Kristo kandi yabandani cavuga byose murabizi kubicanye yavuze ati yavuze hari umubatizo wa mpemu yera yavuze ati bibiri yavuga ko hari gusa 12 baronse umubatizo wa mpemu yera yavuze ivyere ko gukiza ingwara ku Imana gusa intumwa 12 zari zifise gukiza ingwara ku Imana yavuze ati tuvugaho bibiri yivuga kandi tugahora bibiri yihora nararindiriye gushikaho yiyamamura hariya nkigicece sa navuze ntirindira gusa kanya gatoyi nanditse byinshi cyane navuze nti impaka impa amahirwe yo kwishura bimwe kandi igihe nikangura navuze nti umushinga ntaye navuze yavuze yuko aho byavuga biho bibiliya ivuga ishengero ryiwe ryarabikoze hanyuma yacereza aho bibiliya yacereza mwese muri byabona yego navuze nti ubu yavuze ati hariya hariho gusa 12 baronse mpemu yera bibiliya yanjye ivuga yuko hariho 120 ubwa mbere amina si shiburi ira hanze ubwo bwoko bwo bumenye murabona yuko yariko aragerageza navuze nti rero ndibaza yuko Paulo ataronse mpemu yeri gihe yavuga yuko yamuronse murabona navuze nti hepfo mu igihe Filipo yamanuka hanze akigisha abasamariya bari babatijwe mu izina rya Yesu gusa mpemu yera ntiyari bwabaze ko hanyuma baca batuma kuza na Petero na Yohana baramanuka maze babarambika ku ibiganza hanyuma mpemu yera baza ko ndibaza ko bari gusa 12 navuze nti nibyakozwe n'intumwa 19 igihe Petero yari mu nzu yo hejuru hanyuma rero yababonye igerekwa yuko baduze kwa Koroneliyo igihe Petero yavuze aya majambo mpemu yera yamanutse kuri abo bumvise ijambo navuze nti bibiliya iracavuga ishengero ryawe riri hehe riri inyuma mu bigira abizera uko n'ukuri murabona navuze nti ugukiza kw'Imana wavuze uti gusa abigishwa 12 bari bafite ugukiza kw'Imana bibiliya yavuze yuko Stefano yamanutse i Samariya hanyuma senda man dayimona rakiza sana barwaye kandi hariya hariya muniwe harumunezero uhambaye mugisagara kandi nti yari umwe muri 12 nti yari intumwa yari umudiakoni amen amen navuzani kandi Paulo nti yari umwe muri 12 bari mu nzu yo hejuru kandi yari afise ingabire yo gukiza indwara navuzani gusitegereza ingabire yo gukiza indwara nukubandanya rimwe na rimwe haciye imyaka 30 yari akiri Korinto ategura ingabire yo gukiza indwara mu mubiri wa Kristo yo mana we rero burya bwoko bw'ubumenyi bwitsukuye mu bwitabo kimwe byo kubera byiza ubutaye mu gasaho kumwavu ngo ingo kuri ubu bumenyi iyi gihe Imana yavuga iki ubwo yari aretse ni kwa Yeri n'uyu munsi ni kwa azokwama ibihe bidashira vuga uti amina ego mugenzi ego mugenzi si kuri barya 12 ni kuri bose igihe uronse ubwoko bwo kwizera igihe ukwizera kwawe kwemereye buri gice hamwe na amina rero mvuga uti ni byiza ongera ibyo kuri ko icya kane dutegerezwa kwihuta kuko gusa ndi gusa byumvikana neza kuza ngaha kugira ngo mfa ndabivuge ko amina ongera ko kwirinda yego icakane urakoze ongera ko kwirinda yo mana we twashitse kukwirinda ubu wararonse kwizera ubwa mbere utegerezwa ko kugira uhereye ku ntango hanyuma wongera ingeso nziza kukwizera kwawe nambara ubwoko bw'ingeso nziza y'ukuri rero ongera ku bwenge nambara ubwoko bw'ubwenge bw'ukuri ubugiye kongera ko kwirinda ukwirinda ntibisigura guhagarika kunywa inzoga habe namba kwirinda ntibisigura kuvura imboregwa atari muri ibi ukuno kwirinda kwa bibiri ukwirinda kwa mwemuyera ni bimwe mu byifuzo byo mu birariko turiko tuvuga ivyerekeye ukwirinda kwa mwemuyera bisigura ukuntu twokwigengesera mu byo tuvuga atari kuba umunyarusaku ukuntu twokwirinda gushavura atari gusimbira kumuntu igihe cyose akuvuze nabi yo mana we yemwe benshi muri twebwe baragwa n'imbere yuko tunatangura sivyo murabona rero turibaza igituma imana itari mu ishengero ryayikora ibitanga ngaza nibindi yahori ikorego mugenzi murabona mwongere ko ibi bintu mwongere ko kwirinda kuri ibyo yo ukwirinda ukuntu twokwishura mu bugwaneza igihe bakoresheje ishavu no kukuganiriza umuntu mwavuze mwa mugwi wabikumbagaza hasi hariya ntusimbe hanyuma rero ngo utangure guzinga amaboko y'ishati murabona sibyo ariko vugana urukundo rw'Imana ukwirinda ubugwaneza mbega uko niko ushaka kuba iyo babatutse ntimubasubishure rekabe icitegererezo cawe igihe bavuga bati nambura umwana w'Imana y'amabuye yahindura umutima yari kubikora no kubyerekana ko ari Imana ariko yari afise ukwihangana igihe bamwita Belzebuli yavuze ati ndabibahariye uko no kuri baramushikuye ubwanwa n'intoke bongera bamucira ko mu maso hanyuma bamubwira bati ikure ku musaraba yavuze ati data baharire kuko batazi icyo bariko barakora igihe yari afise ingabire yarazi ibintu byose kuko muri we hari kunengesera kw'imbumana mu buryo bw'umubiri baramubonye akora ibitangaza mu kumubwira abantu ibitagenda neza hamwe n'ibindi nk'ibyo bashize igitsibo cy'amahwa ku mutwe wiwe nk'uko no mu maso yiwe hanyuma baramukubita ku mutwe n'inkoni maze bavuga bati vugishwa tubwirwa gukubise tuzokwizera murabona yari afise ukwirinda ubu namba mufise gutyo mugufise gutyo ntimukongere kukwizera kwanyu namba mugikankama mutacishurana urupfasoni mubutsa abandi amahoro mushwana ntimufise ntimushobora kongera kwivyo kuko ivyo ntibizokongerwa ko murabona ntibizopfangana ntushobora gukora iki gice cy'ikawa cikawucu murazi maze mukivange n'igice cicuma nibizokunda oya musabwa kuba byoroshe nkuko kwikawuciri murabona kandi iyo ukwizera kwawe no kwirinda bibaye nk'ukwirinda kumwe mwemuyera yari afize aho bizohuza na urongerako igihe ingeso nziza zawe zimeze nk'ingeso nziza ziwe zizo kongera kurizo iyo ubwenge bwawe bumeze nk'ubwenge bwiwe nje gukora ubugombe bwawe yo mana murabona hamwe n'ijambo rya data yatsinze amadayimoni yose ijuru n'isi bizova hariko amajambo yanjye ntazovaho murabona iyo uronse burya bwenge bizohura no kwizera kwawe Igi ufisi kwirinda nyako nkuko yarafise bizohura namba utagufise ufisi kwizera kwigice cyangwa kwirinda ku ruheye iheri gukozwe n'umuntu yo notegerejwe kumwabiza makofa ariko ariko nkumbure sino bikora kuko bo hava bashira izina ryanje mu kinyamakuru ku bivu uko siko kwirinda ariko aravuga ko ntugerageze kongera huko nibizokunda ariko igihe ushobora byukuri hamwe n'uburyohe buvuye mu mutima wawe kubarira umuntu wariwe wesa kuguma ukagumutekanya ukihoza ico kintu murabona rero bizohuza urashobora kuvyongera kukwizera kwawe nibitangaje kubona turi bake mu rusengero sivyo atagukekeranya no mvuze nti nimwihane mubatizwe bibiliya ivuga mu izina rya Yesu Kristo hanyuma umunyabutatu w'ukuri ntiyizera ibyo avuga ati uwo ni antikristo wa kera we ni izina rya Yesu we ni Yesu gusa mera magabo yemwe sinzi ibijyanye no kwihangana kwawe urabona kuki utatuvuge reka twiyumvire hamwe ibi mwene data Branham nashaka kuvyuvuga kuvyumva bisiguwe murabona bicishije bugufi hanyuma ufumvirize hanyuma rero bishizwe imbere yawe maze ucebe ugenda rero tuzoca kubishikira mu mwanya mutoye muri agahore murabona ariko yo igihe ushavuye ugashaka kurondera insiguro zitaroranye ivyo sivyo murabona ntujaronko kwirinda kwa bibiri y'igihe ukora ivyingene wo kwishura rero namba utahura ibi byose urashobora kuvyongera ko kukwizera kwawe rero inyuma y'ibyo ubwa mbere usabwa kongera kukwihangana kukwizera kwawe nimba ufise kwizera bikorana no kwihangana bibiliya yaravuze murabona rero uko niko kwihangana ubu nico kigiye kubaka iyi nyubako murazi Imana irafise ibikoresho nyabyo byo mu nyubako yayo murabona ukuntu turi bake mwene data mushikanje murabona igitumaho turi ego mugenzi murabona dufise ubwiza indi urutse umunezero hamwe n'ibindi kubera dufise kwizera ariko iyo tuje hano muri ibi bintu nga Imana ntishobora kutwubaka muri ibya nyubako murabona ntishobora kudushira muri kirya kibanza dufise ibintu bindi bintu byose turanyerera tukagwana navyo murabona ntishobora kubaka ishengero ryayo ukwihangana hamwe n'iki ubwoko kibwo kwihangana ikintu cambere no kwiha nukugirira ni kwihangana n'Imana nimba ufise kwizera kukuri kwinkomoko uzoronka kwihangana kukuri kwinkomoko kuko kwizera kuza no kwihangana igihe Imana ivuze icyo ari cyo cyose uracizera we nuko waronse ukwihangana muvuga muti rero namubajije ijoro ryaheza nkize kandi n'ubu ndacarwaye ni kucyo gitondo yo mana we nukwihangana bwoko ki Imana yabwiye Aburahamu kandi nyuma y'imyaka 25 nta kimenyetso cyari gihari yari acizere yari ihanganye arindira Imana mushira imbere yawe igihe cyose mureka ikintu gikurikira ntushobora kumurengana rero mushira imbere yawe yavutse uko kandi bizoba murabona mushira imbere yawe nukuri Nowa yarafise kwihangana ego Nowa yarafise kwihangana nyako kuvuye ku mana Imana yavuze iti ngira mponye iyisi n'imvura hanyuma Nowa yigishije imyaka 120 kandi kwihangana kwinshi nta maryaguye riva mu ijuru nta kintu na kimwe hagumye ivumbi nka kera igihe cy'imyaka 120 ariko yarihanganye rero Imana igeza kwihangana kwawe ibyo ni by'Imana irabageza munyuma yabwiye Nowa rero yavuze ati Nowa ishaka ugene imbere ya hanyuma winjire mu bwato ngira ninjizemwe ibikoko kandi nshaka ko mwinjira duke ingazi ubu kugira ushobore kuraba hanze idirisha ryo hejuru ubu nshaka winjire shaka ubwira abantu uti ejo ibyo namaze imyaka 120 nigisha bigiye gushika ibyo nibyo manuka hariya bibabwire ikimenyetso cya mbere cyari kihe Nowa yarinjiye mu bwato nta mvura yaguye Nowa yari yiteguye kandi yambaye ikoti y'imvura n'ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ashobore kuraba hanze rimwe na rimwe yari yiteguye ariko umunsi ukurikira ndizera yabwiye umuryango wiwe abakazana biwe nabo bose babo yavuze ati yo mana we ejo nzobona ikintu mutarigera mubona kuko hejuru mu bicu haraza kwirabura kandi imituragaro n'imirabyo biraza kuba inkoti hambaye y'Imana iraza guca mu bicu kugira icire ku kuyo mugwi w'abanyavyaha batwanse iyi myaka 120 murabe gusa hanyuma mubone murabona bamwe mubizera bibice murazi baje hafi hanyuma ntibinjiye muri azimu muracaba fise muri azi rero baduza bavuga bati yemwe wa musaza arashobora kuba atihenze rero turaduze hanyuma turindire iminsi mikeya canke turindire amasaha makeya mu gitondo hanyuma tubone umunsi wakurikiye aho kuba ibicu byirabura haje izuba nkuko byambye Nowa yaravye hanze yavuze ati yemwe nta bicu urya muntu yaje avuga ati nari nzingo wari umwe muri bo murabona umgumye ngaha hafi mu micungararo nibyo arantunga mugenzi aha nkumbure cececewe ngitse gusurati ugushikiriza kwanje gusa murabizi mu buryo bunaka urabona ariko Nowa yari afise ukwihangana yavuze ati bi nimba itaje no munsi zoba rejo kuko Imana yaravuze ibyo we yakubariye ibyo byari Nowa haheze imyaka 120 nashitse ngaha kubw'ibyo ubu ndindiriye hano gusa ibyo urabibona inyuma y'igihe gito turabona ko Imana yarindiriye ishengero kandi ariko rizoba hariya ntukekeranye we yarasezeranye ibyo twarorereye iki gihe cyose ukuzuka kw'abapfuye kuzobaho ntukekeranye Imana yarabisezeranye wewe rorera gusa wihanganye niwasinzira itiro ry'urupfu ibyo ntibizobura byoshoboka ko si wasinzira itiro imbere y'uko ibyo biba ariko uzikangura icyo gihe yarabisezeranye urabona itiro urabona icyo twita itiro urupfu urakizi icyo twitira urupfu ugusinzira guto gusa cyangwa ugusinzira itiro ry'urupfu muri kino muri Kristo ntacogereranywa no gupfira muri Kristo ubugingo n'urupfu ntibibano urabona dusinzira gato gusa itiro ritoya gushika naho abagenzi bacu badashobora kudukangura we niwe ashobora kuduhamagara azohamagara nanjye nzomwitaba niko Yobu yavuze rero Yobu yarasinziriye mu gihe cy'imyaka 400 ntiwihebure azo kangura ntiwihebure aracyarindiriye Nowa yararindiriye umunsi ugira kane wararenganye ntamvura ni ivyo nivyo bigiye gushika nshobora kumva umugore wa Nowa aje akavuga ati data ubifitiye ntuvuge nkuko kwihangana kuko yari afise ukwizera nibyo mushinga nta yari afise inkomezi yari afise ubwenge bwo kumenya ko Imana yari nyakuri yari afise ukwirinda ntiyatwawe nyabahururu bavuga ati nuko sinzi ibyerekeye ibyo byose natakaje ugukundwa kwanje kose n'abantu bose oya ntibakinyitaho nzovaho nje hariya ntangure bundi busha oya yari afise ukwihangana Imana yarasezeranye Imana izobikora kuko Imana ariko yabivuze nanje nushobora kubona umwana wanje aje avuga ati da turazi ashira amaboko ku mvi zanje ndende urazi nawe yari mu rugero rw'imyaka 100 murabizi yicaye hariya yavuze ati ndazi wewe kuri sokuru wacu ndagukunda dawe ariko bishoboka ko wihenze gatoyi yoyoyo oya kuki Imana yavuze uko nuko data iyi ni minsi ndwi twicaye hano muri ubu bwato bunini bwa kera bumwe tucicaye ahanyene kandi bwateye ishishi ahantu hose imbere n'inyuma natwe twabwubatse muri iyi myaka yose uraheze urahagarara hanze wigisha ubutumwa gushika ntaho imvi n'ubuhanga bikuza ko ni wewe nyine uri hano ugerageza kuvuga ikintu kinaka kandi abantu baritwengera kandi baguma bagutera amatomata buzi n'ibindi ku ruhande rwawe ihohoze none ibyo uri kurakora none urazi gira ukwihangana mwananje urabizi ibyo kuri inzogwa umukazana wibavuga ati data urazi inzogwa ariko twabonye ho imyaka yose turorereye twari ese uganije kandi watubwiye ko inzogwa haheze iminsi imwe natwe turi hano muri bwo kandi imyaka yose irugaye natwe tukaba turi hano tugenda hirya no hino aha tukitwa dukubitwa n'izuba ariko izogwa ubizi gute Imana yavuze uko rero iyo mugeze aho muba uko byongere ko ariko namba mutabifise muri ubwo buryo ntimugerageze kongera ko ntimuzobizokunda ntibizokunda ku byo gukira indwara ntibizokunda ku kindi kintu cyose murabona bitegerezwa kunywana n'ikintu gikozwe mu buryo bumwe ibyo nibyo mutegerezwa kubyongera ku kwihangana isezerano ry'Imana mwego mugenzi Nowa yarabyizeye kandi yarindiriye Imana imyaka 120 Mose yararindiriye Imana yego mugenzi Mose yumvise ugutaka kw'abantu banje nabonye amarushwa barimwo manukanye no kubarokora ngira ndagutumeyo hanyuma itandukaniro ritoya hari hariya hagati we n'Imana mazima ndimwereka ubwiza bwayo Yavuze ati hendagi yamaze kubona ubwiza bw'Imana murabona yagize ukwizera yavuze ati icyo ufise mu kuboko ry'ikiga Mose yavuze ati inkoni yavuze ati igiterere hazi yahindutse inzoka yavuze ati yo mana we yatanga ati subira uyitore Mose namba ushobora kuyihindura inzoka ushobora kuyisubiza uko yari yo amina sanga Imana ishobora kumpa ubuzima busanzwe ishobora kumpa ubuzima bwa mbere masanga Imana yarashoboye kumpa kuvuka bwa mbere yoshobora kumpa kuvuka bwa kabiri amina namba Imana ishobora kukizibi kubwo gukira ingwara kuva ku mana ishobora kunzura ubugira kandi kubw'icubahiro cyayo ku munsi wa nyuma ibyo ni byo nshobora guterera iyi nkoni hasi maze nkayihindura inzoka nshobora gusubira kuyihindura inkoni yifate ku murizo Mose yaramvuye ukuboko maze arayifate hengi iyi nkoni aha yatanguye kongera ku bwenge murabona bega n'ibiki n'icyo gikonjo cyawe Mose ubu nta na kimwe gishyire mu kiganza cya mu gikiriza cyawe neza neza cyane none gute kirekira kirera kubera imibembe y'umwami raba igikonjo cyanjye gisubize mu gikiriza cyawe Mose agisubiza uko neza gisubira kuba nka yacigerera atangura kuvyongera ko nk'uko kandi murabona ego mugenge yamanutse hariya hanyuma itandukaniro rya mbere yamanutse hariya yashitse hariya hanyuma avuga ati umwami Imana yavuze ati rekura abantu banje bagende Farawo ndashaka ko umenye ibi naje nk'umuserukizi w'Imana utegerezwa kunyumvira Farawo yavuze ati numvire mbeguratse uwo ndiwe ndi Farawo ndakumvire wewe umuja yavuze ati uzonyumvira cyangwa urimbuke uzokora ikintu kimushaka kuki yari icyo yari kwaravuga yari afise ibango yari hariya yavuganye n'Imana yari afise kwizera yarazaho yarari ushaka ko ndakumvira wewe mpfa ngaha ndakwereka nyereka ikimenyetso yatereye inkoni hasi yahindutse inzoka yemwe niko yavuze ayo n'amareba atagira agaciro y'ubupfumu ingo ngaha kanya gato ingo ngaha yewe wewe nayambure terera inkoni zayo hasi baziterera hasi maze zihinduka inzoka yavuze ati ubu we watacho umaze uza ngaha kuri jewe umunyegiputa umufarawo muri Egiputa kandi ukaza ngaha nayo mareba yawe y'abapfumu atagira agaciro ubuhungi bwawe murazi gusoma mu byiyumviro murazi cyo nshaka kuvuga ndizera ko muri ko murabisoma ugusoma mu byiyumviro cyangwa ikindi kintu kinaka murabona ego ingo ngaha na bimwe muri ibyo bavuze bati yemwe dushobora cyo kimwe kubikora n'ibyo ukora Mose yari iki ntiyavuze ati yo mushinga ntawe Farawo mba mbabarira mugenzi nzoba umuja wawe uya mugenzi yagumye ahagaze bwuma amina yagumye hariya Imana yavuze kutakekeranya gusa mu mutima wiwe tekana nzokwereka ikintu kinaka iyo wakoze neza na neza icyo yavuze gukora bigasa naho byagenze ukutariko gumuhagaze bwuma wihangane Mose yavuze ati urazi igihe nashinga iryo tanguriro hari hukwihangana kwashyizwe hariya rero ngiye kurindira gusa maze ndabe icyo Imana izokora hari inzoka zishaje zikwega abahantu hose zihuha kandi zipfutsanya kuruhwa ikintu cya mbere murazi inzoka ya Mose yaragiye iti miru 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 matira zimira zose yari afise kwihangana abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkome zishasha bazodugisha amababa yabo nk'inkukuma ibyo nibyo murabona ego biruka ntibaruhe bagende ntibadende bukigwe murabona mwitege umwami gusa mugira ukwihangana murabona ego mugenzi rero Isirayeli yari igiye gusohoka itandukaniro rinini yaryaraje Mose Mose ararindira rero yagiye mu bugaragwa n'urugendo rw'iminsi nk'itatu cyangwa iminsi ine n'ibirometero 64 gushikaho yajabukiye hariya gushikaho bajabukiye bugira kandi ariko Mose mu bugaragwa yarindiriye imyaka 40 ukwihangana amina ibyo nibyo yarindiriye imyaka 40 yo ego mugenzi kandi twotegerejwe natwe kugiriranira ukwihangana murabona igihe kimwe tugiriranira ukwihangana kwa cyane twiyumvira ko dutegerezwa kuba nka Mose yari afise ukwihanganira abantu murabona ibyo nibyo byatumye batajabuka murabona iyo uri kuragerageza gukora ikintu kinaka nk'uko nagerageje gutahuza ubu butumwa ishengero kugira ngo ndabe yuko umunywanyi wese wiri ishengero abiki biragoye gukora nagerageje kugira ukwihangana iyi n'imyaka 33 murabona mugira kwihangana abagore bazomwa imishatsi yabo biracari kwa kundi nyene ariko mugira kwihangana gusa murabona mugira kwihangana gusa murindiye mutegerezwa namba mutagufise ntimugerageze kubaka ko ngaha mugira kwihangana n'igihe kimwe gihe ako kagwi kabantu babagarariji batagize kwihangana na gato ku buryo batumye Mose akora ikintu kibariko naho biruko hageze guhagarara Imana yababajwe n'ibikorwa byabo yavuze iti itandukanye Mose nzokwica koko kose kabo maze ntangura ubundi bushasha igitereye mucanzo maze aravuga ati mana ntubikore iki ukwihanganira abantu bari ko baramugarariza ndibaza namba tuwo bikora namba tuto bishoboye ntugerageze kubakira kuri iki kuko ntibihinduka urabizi nuko ibya mbere byashinze muri ibi kandi nuko kimwe cyose muri ibyo gitegerezwa gushirwa mu namba utabikoze ntuze kuri kiriya gihagararo cy'abantu cy'ahantu imana nzimigerereye namba udafise kwihangana ukwihangana umwe n'ubundi ni byiza abana b'abaheburayo bari bafise kwihangana atankeka bari bagufise imana yari yarabasezeraniye irababwira iti ntimukunamire igishushanyo icyo ari cyo cyose ariko bari bafise kwihangana bavuze bati imana yacu irashoboye ariko naho biri uko ntitugiye kunamira igishushanyo cyawe ukwihangana bari bazi ko imana izosubira kubazura mu minsi ya nyuma ubu buzimerega nta kinini yabuvuze murabona imana izokongera kubuzura mu minsi y'iherezo ariko ku bijyanye no kunamira igishushanyo ntituzobikora rero tuzoha sezari bya sezari ariko iyo bigeze aho sezari yinjira mu by'imana imana izo ubwa mbere imana yavuze iti ntukunamira icyo gishushanyo kandi sinzobikora imana yacu irashoboye kudutabara nitabikora sinzokunamira icyo gishushanyo yavuze ati ni byiza ngiryo itanure rero ati yo ndakeka yuko imvura cyakugwa cyane muri iri joro maze ikabizimya byose ariko ntiyaguye kuguma wihanganye bukeye bwaho igihe barengutswe imbere ya sentare Nebukadineza yari yicaye aho yavuze ati ni byiza abahungu muriteguye kwemera ko ndi umwami wa nyego cyane baho ibihe byose yego mwami rero nimwunamire igishushanyo cyanje yo oya rero mugiye guturigwa muri abanyabwenge mufise ubwenge mwaradufashije cyane mwabereye umugisha ubwami bwacu ntimushobora kumva ko ntashaka gukora ariko natanze itangazo ngaha kandi bitegerezwa gukorwa sinshaka kubatereramo hariya yemwe bagabo byabagendeye gute ndazi yuko ibyo byumvikana neza ariko imana yacu irashobora kudutabara ariko naho biri uko bagize ukwihangana batanguye kudunga ingazi imwe yaraba ubundi ni byiza nta kibazo bagize ukwihangana bateye intambwe imwe imana ntiyari ngaho intambwe zibiri imana ntiyari ngaho intambwe zitatu imana ntiyari ngaho intambwe zitanu babandanya nyine bagenda yamara ntiyari ngaho aca yinjira aho nyine mu itanure rya kumuriro bari bafise kuyangana ariko yari ngaho murabona umuriro ukwiriye gusa warabakubise kugira ngo uturire iminyororo yabo mu maboko n'ibirenge hanyuma rero igihe yashika hasi mu rwobo yari ngaho murabona abagize kuyangana Daniyeli nicyo kimwe Daniyeli yari afise kuyihangana neza na neza ntiyaragiye guheba oya mugenzi yakoze iki yugurura amadirisha kandi agasenga uko biri kose nicyo Imana yasaba yari afise kuyihangana yarindiriye Imana azi ko Imana ishobora kuguma ku ijambo ryayo bamutaye mu rwobo rw'intambwe bavuga bati turareka intambwe zikurye zikumare yavuze ati ibyo ni byiza yari afise ukwihangana kubera iki yemwe narindiriye Imana uyu mwanya wose namba byose abakurindira imyaka yindi irenga igihumbi nzozuka mu minsi ya nyuma kubw'ibyo yari afise ukwihangana yararindiriye Pawulo yari afise ukwihangana atankeka yaragufise raba ibyo Pawulo yategerejwe gukora kuvuga ibijyanye no kwihangana mbega gute n'abapentekoti mu gihe cyose bari bafise iryo tegeko ngo rindira gushika murabona rindira gushika mwambaye ubushobozi gushika ryari ntibari bafise ikibazo ngo bizomara igihe kingana gute gusa bari bafise inyishu ngo rindira gushika baraduze hariya kandi bavuga bati ni byiza bagenze nkumbure mu minota 15 uhereye ubu mwemu yeraraza kuri twebwe natwe duce twakirya ibango ryacu minota 15 irahera ntawe umunsi umurahera nawe ibiri 35 67 bamwe muri bo bashobora kuba bavuze bati yemwe ntimwibaza ko tuza kutwara muronse oya nibyo oya nibyo byo bavyiza dusohotse bagenze mu rwani zavuga ati murazi mwaramaze kuronka ibyo mukeneye banda yatangura igikorwa cyanyo oya ntituramuronka kuko yavuze ati hazoza ibizoshika mu minsi ya nyuma noneho nzovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu zindi ndimi kandi nibyo ibisigaye navuze murabona Yesaya 28:19 havuga hati ibi ni uzobironka igihe yemwe uzobimenya igihe bizoshika tuzomenya igihe bizoshika tuzobimenya isezerano rya data yarindiriye hariya iminsi 9 hanyuma ku munsi ugira 10 twari hariya bari bagufise kwihangana kwihangana ko kurindira rero nabo ufise uko kwihangana muntu n'Imani guhisezerano kandi uraribona muri Bibiliya nirwanje rero rindira kandi nabo ufise uko kwihangana akongere kukwizera amazu cha uraba ingene uduga werekeza hejuru uca uratuga ujana hejuru ni byiza hanayo nyene iri kirazunguruka sivyo ni byiza ongera ibikuku kwizera kwawe mushira imisi yose imbere yanyu wibuke yuko ari we seze yasezeranye si jewe nasezeranye ese umwungere yasezeranye mwene data nevuye ntiyari uwundi mukozi w'Imana yasezeranye ntiyari umupatiri munaka cyangwa umupapa ntiyari umuntu w'isi yari Imana yashize hiryo esezerano kandi Imana irashoboye gushitsa ico ica cyo cyose yasezeranye ni byiza namba ufise uko kwizera yuko Imana yabisezeranye vuga uti mwene data Branham ndarwaye ndakeneye gukira indwara rwose byemere ningabire wahawe go mugenzi naba woshobora kwizera rero uvuga uti ndizeye by'ukuri rero wibyibagire birakwiye byose birarangiye murabona igihe kwihangana namba wararonse kwihangana namba utagufise uri kuragenda umanuka kuri iyi nyubako ngaha murabona bizosenyurira hasi bisigaye byose icyo kintu kimwe utegerezwa kukigira ntucongere ko kuko kizozamisha inzu yawe namba udafise kwihangana namba udafise ingezo zinziza kugira ngo uzongere kukwizera kwawe uvuge yuko waronze kandi namba utararonka kwizera na kumwe maze ngo ugerageze kukongera ko ingezo nziza kuzomanuka ukwizera kwawe murabona uvuga uti rero uburindire umwanya mutoya nkumburira ryose ni uko biri kose nkumbure imana si imana nkumbure na mana iriyo murabona kizo camwe kubiri neza na neza ico kintu murabona ariko nabo ufise ukwizera ku inkomoko rero shira ingeso nziza y'inkomoko kuri ko hanyuma ubwenge bw'inkomoko kwirinda ku inkomoko no kwihangana ku inkomoko murabona ariko araduga kuri uwo murongo ni byiza ica gatanu ongera kukubaha imana yo mana we ukubaha imana kongere kukubaha imana bisiguriki naravye muri kazinduzi cyane canke zitanu kandi sinashoboye kuronka ico bisigura hanyuma nari kwa mwene data Jeffries hariya twara kironse muri akazinduzu kubaha imana bisigura ukumera nk'imana yo mana we umaze kuronka kwizera ingeso nziza ubwenge kwirinda kwihangana rero ba nk'imana uravuga uti sinshobora gukora ibyo mwene data Branham yo ego birasho urashoboye reka ndabisonda basomere ibyanditswe bikeye ngaho umwanya mutoya gusa Matayo 5:8 turaja kwisunga ibi bimaze tumaze kumviriza ingene bisamirana Matayo 5:8 hanyuma urabe ingene wotegerejwe kuba nk'Imana urazi bibiri yivuga iti muri utumana Yesu yabivuze uko kuki ingeso nziza zose ibintu byose biri mu mana biri muri wewe Matayo 5:8 nimube Yesu ariko aravugana ubwitonzi mwebwe ku bw'ibyo nimuba gahore ibyo nibiki agahore nkuko so wo mwijuru aragahore waraduze hejuru cyane ubu ngaha imbere y'uko usabwa gukora ibyo ibi bintu byose bitegerezwa kongerwa ku bwa mbere hanyuma iyo ugeze ngaha agusaba ubu kuba gahore kubaha Imana abahungu n'abakobwa b'Imana uko no kuri mbega ibintu byinshi noshobora kuvuga ku bw'uyo murongo reka tuzingurure mu Banyefeso kane hanyuma dutangure mu gitabo cy'Abanyefeso haravuga kubijanye n'icyo kintu nyine ukuntu twotegerejwe gukora Abanyefeso igice cya kane hanyuma duhere ku murongo wa 12 Abanyefeso kane maze tutangurire ku murongo wa 12 ni byiza reka dutangurire ngaha ku murongo wa 11 kandi yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba bavugishwa mwibuke ijoro riheze ntutegerageze gufata igikorwa cy'uwundi murabona kandi bamwe abavuga butumwa abandi abungera abandi abigisha kugira ngo Imana ishobore gutungana twoba tubisoma gutyo ugutungana kw'iki abera nibanda abejejwe amina abatanguriye ngaha aha munsi kugira ngo abera babone gutungana baheze bakore igikorwa cya Yesu Kristo bubake umubiri wa Kristo kubwukubaha bubake kubwukubaka bubake kugeza aho twebwe tuzoshikira kukubwiriranira ubumwe biva kukwizera no kumenya umwana w'Imana kugeza kukwizera yo mana we no ku rugero rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo
perfect
gutungana kujanye no kubaha Imana mutegerezwa kongera kukwizera kwanyu kubaha Imana murabona mutangura hepfo n'ingeso nziza hanyuma mukaja kubwenge hanyuma mukaja kukwirinda hanyuma mukaja kukwihangana rero muri mukubaha Imana kubaha Imana yo mana wigihe cacu kiriho cyo kirahera n'ingoga reka turaba ariko murazi cyo kubaha Imana bisigura mwararirimbye indirimbo kuba nka Yesu kuba nka Yesu kwisi nshaka kuba nka Yesu murugendo rwanje rwo mwisi nja mubwiza nsaba gusa nka Yesu uko no kubaha Imana igihe yakubitwa ku ruhande rumwe yahindukije n'urundi igihe yatukwa ntiyigeze avuga ntiyigeze asubiza murabona ukubaha Imana rondera iminsi yose ikintu kimwe nkora iminsi yose kibereye data ego mugenzi iminsi yose no kubaha Imana murabona inyuma yaho muviriye kuri kimu ja kuri kirya rero muwa muri ko muja mucishe mikizo gikuye cy'umwana w'Imana ariko utegerezwa kugira ibigushirako ibi byose kandi ntimushobora gutangura imbere yo kugira iki ubu ni mwibuke yanyo ni yiraburi ifise amababa nka pawo ntimuyibagire murabona ntugerageze kuyongera ko kugezaho uvutse neza na neza ubwa kabiri uvutse ubwa kabiri kubera wewe ntibizokunda kandi ntushobora kuyitumikora izoshika kuri iki canke iki ngaha kandi ibyo bizozimanganira ahantu kanaka ariko igihe muronze hari inuma nyayo yavutse ubwa kabiri aho rero ntaco mwongera ko yo yiyongera kuri mwebwe yo igenda iduga neza tugeze uko gutungana ubu ni byiza rero ubwa gatandatu rero reka twongere ko bibiliya ivuga hari ya twongere ko urukundo rwa bene data urukundo rwa bene data rero ibyo ni byiza ubu ngaha icya gatandatu canke ikindwi ni byiza twongere ko urukundo rwa bene data ni byiza igihe tugeze kuri ibyo urukundo rwa bene data wishire wewe ubwawe mu mwanya wiwe kuri ibyo rero muravuga bene data yarancumuye ko nico yavuze Petero no mubabarira yavuze ati incuro ndwi komunze yavuze ati incuro ndwi kwindwi murabona urukundo rwa bene data ubu murabona nimba mwene data yadombotswe ntureke kumwihanganira murabona oya murabona umwihanganiro bandanye umuntu munaka yavuze ati mu minsi heze yavuze ati ni gute wo kwizera ibi bintu uko ubikora kandi uguma uja muri assemblée for God no mubaho oneness nabandi rero mwongere ko murabona urukundo rwa bene data murabona nizigira umunsi umwe murabona umwihanganire murabona kwirinda umutahura ubwenge kugira utahura ico wiyizera kandi no kwibuka ko ari mu mutima wiwe nibyo ingeso nziza muri mwebwe kugira ngo mureke asohokane ubugwaneza ituze kuriwe ufise kwizera yuko umunsi umwe Imana izomwinjiza murabona urukundo rwa bene data ikintu kigirindwi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi murabona ikigirindwi rero muri ko muraza igikurikira rero mwongere kugira neza ari rwo rukundo iryo ni ryo buye ryo gupfundikira umwe muri mu minsi mwishengero ubu ndabasabye bimenyekane kuri bande kandi aha ahariho hose handi sindiko nigisha ibi nkanemera ibyo ngiramvuga ariko nshaka gusa kubereka yuko hamwe n'imfashanyo y'Imana icyo ari cyo by'ukuri yuko bibiliya ya mbere Imana yanditse yari zodiac mu kirere itangurana n'inkumi ihereza na reo y'intambwe kandi igihe ninjiye muri cyake matanishe ishashara cya gatandatu cyangwa kimwe muzosanga igico akindi kimatanishe igishashara cy'uguruwe ikimenyetso cha zodiac chaho hantu yari cancer ifizi nyuranye kandi kin ni gihe cha cancer tubaye mwubu byarahishuwe kandi kintu gikurikira kimatanishije ishashara cyuguruwe cyahishuye Leo ya ntambwe ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje ubwa mbere ku nkumi aje ubukurikira Leo ya ntambwe nzoza niki kuri ubu sinzi namba nja kuronka umwanya kino gitondo ndaja kugira ibyo nshoboye byose kubera yuko izi ntambuko iri mu ma piramide neza na neza bibiliya igira kabiri yanditse Enoki yarazanditse hanyuma azishira muri piramide hanyuma icya gatatu Imana ibihe byose yamishitsa ishitse muri gatatu niho yigitse ubwayo ijambo ryayo ngaha ubu mwibuke muri piramide ndibaza yuko benshi muri mwebwe abasirikare hamwe n'ibintu muri Egiputa piramide nta gifuniko yari ifise kuri yo ntiyigeze ryaryabuye ripfundikira hamwe n'ikindi kintu cyose bari bafise ariko naho namba ufise inoti y'idolari mu mufuko wawe murabe iyo noti y'idolari hanyuma muzosanga yuko hejuru yayo mu ruhande ruhande rw'imujyo ifise inkukuma hamwe n'idarapo ya Amerika kandi ivuga iti ikidodo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurundi ruhande ifise piramide hamwe n'ibuye rinini yarifuka hejuru n'ijisho ry'umuntu avuga ngo cyagi kidodo gihambaye rero nambiki aricyo gihugu gihambaye kuki iki kidodo kitoba aricyo kidodo cy'igihugu imana ibashoboza gushinga intaye ntacyo bitwaye aho boja hose nariko ndavugana n'umuganga igihe kimwe kandi yariko arankekeza kubera ugukiza indwara ku imana yari ahagaze ku ibarabara yavuze ati mushinga ntaye Branham utera amadidane mu bantu aravuga ati nta gukira indwara kiretse biciye mu mitsi gusa narahindukiye ndaba ku kimenyetso kiri kuma nodoka ku modoka yiwe yari afise ya nzoka ku giti navuze nti byobaye byiza uko icyo kimenyetso ku modoka yawe rero kuko icyo kimenyetso cyawe cyonye na gishinyi ntayo uko imana ikiza umuganga nyawe yizera uko abo niba nababeshe ngo mugenzi yanzoka ku giti Mose yatugijije ku giti yavuze ati nduhoraho nk'izingwara zanyu kandi baravye yanzoka kugira bakizwe b'indwara n'imana kandi naho nyene ibimenyetso byabo bishinga ntayo itandukanye n'ibyo naho ibimenyetso byabo bishinga ntayo itabitandukanye nabo ngahe igihugu cyacu kivuga icyo bari kandi batwenga ibi bintu kandi amahera yabo amahera y'agaciro yabo gishiye ashinga intaye yuko cya kidodo cy'ikirere cyose ari imana murabona bya jisho riri hariya hejuru hejuru y'ibyo kuri ya noti y'idolari icyo nicyo kidodo gihambaye habe namba nticyari bwashingwe hejuru ya piramide ntibari gushobora gutahura impamvu rirya buye ry'umwitwikiro ryaranzwe umutwe Krista ariko rizoza ikindi gihe rero mukubaka zankomezi kubaka uyu munara kubaka iki gihagararo urabona bitangurira ku ibuye ry'imfuruka ukwizera inkomezi ubwenge ukwirinda ukwihangana ukubaha imana urukundo rwa bene data rebyo ibyo bikora iki niho barorera ibuye ryo gushira hejuru rikabara urukundo kuko imana ari urukundo niwe aganje niwe nkomezi kandi za buri kintu kindi cyose ibyo ni ukuri nuko mushinga nta ahanye n'ahanye urabona mfise aha hagati ibikorwa byose byahano kandi y'imipfunda mitoyi iraje icyo ni giki mpemugera aramanutse biciye muri Kristo urabona mpemugera arengeye ibi byose afatanye ibi bintu hamwe yubaka n'iki shengero rikwiye kuri rya buge ryo gushira hejuru kugira ririfunike ni giki cyakoretse kandi byerekanywe biciye mu bihendwe by'ishengero n'ababatumwa ndw'ibishengero byatanguriye inyuma ishengero ryatanguriye hehe ubwa mbere ishengero rya Pentecoste ryatanguriye hehe ubwa mbere n'uwera Paulo iyo muri Efeso yanyenyeri y'igihe cy'ishengero rya Efeso igihe cya kabiri cy'ishengero cya Simuruna inkomezi irene wa muntu rurangiranwa yashigikiye ubutumwa bwa Paulo byatanguriye hari inyuma ryatanguriye hehe ubwa mbere ishengero rya Pentecoste ryatanguriye hehe ubwa mbere n'umweranda Paulo iyo muri Efeso yanyenyeri y'ishengero y'igihe cy'ishengero rya Efeso Efeso igihe cya kabiri cy'ishengero cyari Simurura inkomezi irene wa muntu rurangiranwa yashigikiye ubutumwa bwa Paulo igihe cyakurikiye cy'ishengero cyari igihe cya Perugamo aricyo cya Marte niwe muntu yari rurangiranwa yabandanije pana Paulo irene Marte niho turi twatira haje koromba niho turi twatira haje koromba muravyibuka ibihano byashushanijwe harya nyene koromba inyuma ya koromba vya bihe by'umwiza byarinjiye niho hakurikiye igihe cya Sarudi bisigura urupfu riteri haleluya hakurikiye iki n'igiki cyakurikiye inyuma ya Sarudi riteri niho hakurikiye Philadelphia ukubaha imana Wesley ukwera abagororotse bazobeshwaho no kwizera byavuze riteri ukwezwa guciye kuri Wesley niho hinjira urukundo rwa bene data biciye muri Laodikia natwe turizeye burya butumwa budasa bwa kwaguseruka guhambaye kubwa kabiri kwa Eliya muri iyi minsi y'iherezo kuzotwikira isi nuko rero ibihendwe by'ishengero intambuko ndw'imana yubaka ishengero ryayo nk'umuntu umuntu ku giti ciwe muri ubwayo bwiza ubushobozi bw'imana bumanuka buciye muri ibi idusunikira hamwe ku bw'ibyo abapentekoti bashize hamwe abaroteriano bashira hamwe abawesibeye n'abandi batazi ibyo bavuga murabona babaye muri iki gihe gihe cy'urusengero uko niko abantu bahabamwe bashobora kuduga hejuru maze bagakoroka ariko hari gice cy'ukuri cyabyo kiguma gituma ibyo yo nyubaka iduga nzoshumbusha niko mwamagize muri buki gite mugeni muri buki nge inyigisho ku gite mugeni barakiriye gushika hasi ariko yaragitutuye bagize amashami y'amadini yatutura bashize irindi shengero amashami y'amadini yarayatutuye ariko umutima w'ico gite wabandanije ukura kandi hageze kukagoroba hazoba umuco murabona aho niho Kristo aza mpemu yera Yesu aramanuka amazi ewe nyene akaja ku mutwe w'ishengero rero kandi azozurira ishengero ari wo mubiri wiwaho imbere niho hari umubiri kandi uburyo Imana yiteze ko dukura umuntu wese ku giti ciwe ni kirya yinjije ishengero ni kurya yinjije ishengero ryayo ngo rikure buri gihe ishengero rigenda ribi ishengero rinini murabona aba bantu ntibasabwa ico abo bantu basabwa uyu ntiyasabwa icyo yasabwe murabona ariko yubatse ishengero ryayo mu buryo bumwe yubatse ishengero ryayo nk'uko iri kwirakuza abantu bayo hanyuma ha Petero avuga ubwa mbere ibintu ndugukwizera ingeso nziza murabona biraduga ubwenge kwirinda kwihangana kubaha Imana urukundo rwa bene data mwongere ku rukundo rwa bene data hanyuma rero urukundo rw'Imana mpemu yera Kristo muntu wa mpemu yera akuza ko mu mubatizo w'ukuri wa mpemu yera maze izi ngeso zose nziza zigashirwako ikidodo muri wewe rero Imana ikiba mu rusengero rwitwa inyubako urusengero ruzima rwa Imana nzima iba iyo umuntu iyo umuntu afise ibintu nk'ibyo rero mpemu yera muza kuko biri kose ushobora kuvuga mu ndimi ushobora kwigana ingabire iyo ariyo yose Imana ifise ushobora kubikora ariko mu gihe izi ngeso nziza ngaha zitarakuza muracari kure y'umushinge w'ukuri nyawe w'ukwizera ariko iyo izi ngeso nziza zigukuriyemo kandi ukongera ibikuri ibi icyo gihe uri cibutso kizima uri kigi ikigirwamana kizima kigendagenda ariko muraza abapagani bunamira ikigirwamana yigiye eci kinyoma kandi mu buryo bw'ikinyoma ko iyo nama iyo mana y'ikinyoma ibishura ubwo n'ubupagani ibyo n'uburomani bunamira bera b'ubwoko bwose n'ibindi byose kandi bafise uwera Sisiliya imana yo munzi ibintu byinshi cyane nk'ibyo bitandukanye barabyunamira kandi rero baravyizera mu buryo bw'ikinyoma ni n'ubuhe bwoko bw'imana nzima y'ukuri ariko iyo twebwe atari mu buryo bw'ikinyoma ariko twikubise imbere y'imana nzima ingeso nziza ingeso nzima ubwenge ubuzima kwihangana kuzima kubaha Imana kuzima ubushobozi bw'Imana buza buvuye ku Mana nzima bikora umuntu muzima mu ishusho nzima mu gihagararo cy'Imana ariko akora iki cyo kimwe niyo Yesu yakoze kugenda cyo kimwe nuko yagenda gukora cyo kimwe n'ibyo yakora kuko si ikintu cy'ikinyoma hariho ukuri kubyemeza murabona icyo nshaka kuvuga muraba ukuntu izo ngeso nziza iyo bikoretse ibyo bikoresho by'ubwubatsi bigereranywa n'intumwa ishengero hamwe n'ibihe by'ishengero ubu umwe muri iyi minsi igiye kuza tugiye kuzofata rimwe rimwe muri aya majambo maze tugiye kandi twerekane yuko bigaragaza byose bigenda hamwe atankeka murabona yo mana we ukuntu ibi bihebuje murabona tubona icyo bikora rero irya n'inzu y'Imana igereramwe atari inyubako ifise inkengeri nini ya ku gasongero kayo n'umunara munini ya murabona ariko ni mubiri wa ntego uriye umubiri Imana ishobora kugereramo Imana ishobora gutemberamo Imana ishobora kurabiramo Imana ishobora kuvugiramo Imana ishobora gukoreramo amini igikoresho kizima cy'Imana Imana igendesha ibirenge bibiri muri wewe Imana ishimwe intambuko z'umugororotsi zishigikiwe n'Imana Imana igendera muri wewe kuko muri ibyete byanditswe bisomwa n'abantu bose kandi namba ubuzima bwari muri Kristo buri muri mwebwe uzokwerekana ubuzima Kristo yerekanye nkuko nanjye ndabivuga fata amazi yo mu giti uyakure mu giti cyitwa peshe kandi namba woshobora kuyirungika mu kuyitera mu giti cy'ivyamwa bita pome icyo giti cyo kwamaza peshe kandi namba ushobora kuyihindura muco mekako ku giti cya pome kizokwamwa ivyamwa bya peshe atankeka n'ibyo ntacyo bitwaye ariko ari kosa amababi yo basa gute gifise amazi y'igiti ya pome muri cyo murabona canke igiti cyari cyo cyose bwose murabona kuri ubuzima bwacu mu giti cha pome bukuremwo bwose hanyu mu gihe amazi y'igiti hanyu mu bukure muri peshe ubyinjize muri pome hazobiki ntikizosubira kwama peshe murabona oya mugenzi ntikizosubira namba ubuzima bw'igiti cha peshe bwinjiye mu cha pome nako ntikizosubira kwama pome ikizokwama peshe murabona murabona kuko caronse ubuzima muri cho. Nuko muri imana mbega icyanditswe cyanyu bwite ntikivuga ibyo nka Mose nka Eliya nkaho aba bahanuzi babayeho begeranye n'imana gushikaho imana yirungika muri bo nyine kandi baravuga atari ku bwabo ariko ku bw'imana ntimwiyumvira ibyo mwoshobora kuvuga kuko si mwebwe muvuga ni data agerereye muri mwebwe we niwe avuga amajambo yiwe sayiwe kuko ubuzima bwiwe yarapfuye iyo upfuye ukuramwo amaraso mu muntu ukamusiga ngo ntabore ingorane yabyo nuko benshi muri bo ntibigeze basigwa ngo ntibabore ukura amaraso mu muntu yapfuye rero ikintu cyonyine ukora ni ukumusubizamo ayandi maraso azosubira kongera kubaho ukuramo amaraso yiwe kandi ubutwarishizemo amaraso ya Yesu Kristo murabona kandi ibyo bizana ukwizera kwa Yesu Kristo ingeso nziza za Yesu Kristo ubumenyi bwa Yesu Kristo kwirinda kwa Yesu Kristo ukwihangana kwa Yesu Kristo kubaha Imana kwa Yesu Kristo urukundo rwa bene data rwa Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana ariko Yesu Kristo ni mu mutwe kandi arakugenzura kandi ibirenge byawe n'umushinga kwizera amina turongogwa n'umutwe ngibyo harya hari umuntu w'Imana atunganye iya fisi zongeso nziza rero Imana iserukira ishengero ryayo nk'umugeni umugore Imana iserukira ishengero ryayo nk'umugore kandi uburyo izana umwe wese kuba umuhungu wayo kuja muri urya mugeni yazanye kandi umugeni muri ibi bihe gushikaza n'irishengero ryutuye muri ibi ibirenge byanje biragenda kuki kuko umutwe wanje ubivuze rero ntibishobora kugenda nk'ikiganza canje kuko n'ibirenge byanje biteri ntiyashobora gukora ibintu nk'ibyo twakoze nk'uko abamethodiste batashobora kuko bari ikindi kintu murabona ibirenge bigenda nk'uko umutwe ubivuze kandi umutwe ntiwigera uvuga uti ubu birenge mubaye umutwe ugutwi ubaye amaso murabona ariko ariko buri gihe Imana yashyize ibi bintu mu ishengero ryayo kandi yabitanze ko akarore mu kwerekana yuko umuntu wese afise ibi bintu by'agaciro kandi iki cyaremwe iyo cyuzuye n'ishengero ry'Imana rigiye mu izamugwa rero iki cyaremwe kandi cyuzuye n'umukozi w'Imana mu ishengero ry'Imana agiye mu izamugwa Imana ishimwe murabona icyo nshaka kuvuga ngibyo ngiki kintu cyuzuye ngaha haje umuntu Pawulo yashyizeho umushinge Irene yatanguye gusuka kiko ukurikira yasutse kwiki ukurikira yasutse kwiko ukurikira kiriya na kiriya no kubandanya gushika bishitse ku gihe cya nyuma ariko n'igiki ni mpemu umwe impemu imwe igerereye muri jewe ivuga iti biganza tori rya sanduga impemu imwe ivuga iti birenge mukore intambuko murabona icyo nshaka kuvuga Rero igihagararo cyose cyawe gitegekwa kandi kirongorwa n'ibi bintu ariko ntigishobora kugenzurwa neza gushika gifise neza ibi bintu by'agaciro. Mwari mwigere mwumva ibi rero reka ndababwira ibi kandi mugume by'ukuri mushire ibi mu gutwi kwanyu ko kumviriza murabona umunyororo ukomeye cyane rwose mu ihuriro ryawo ry'intege nke rwose ibyo nibyo ntukomeye gusumba ihuriro ryawo ry'intege nke cyane rwose ntacyo bipfutse uko inkomezi zingana ibi byubatswe ko iki cyubatse namba gifise ihuriro ry'intege nke niho bisenyukira kandi ntibifise inkomezi gusumba iryo huriro ry'intege nke. Rero iyo ufise uvuga ngo urafise iki ntufise iki aho niho upfunikira namba ufise iki maze ntugire kiriya uzopfunikira harya nyene namba ufise iki maze ntugire kiriya uzopfunikira ibi ntibifise ibi bizopfunika murabona kandi yuta sinshobora kugira iki ntafise iki. Rero iyo uhebye ukubaho kwawe kose rero nkwemu yerasuka gusa muri wewe muri izi ngeso nziza rero uru rusengero ruzima rero abantu bararaba maze bakavuga bati ngurya umuntu yuzuye ingeso nziza ubwenge yizera ijambo kwirinda kwihangana ukubaha Imana urukundo rwa bene data urukundo rwuzuye wa nkwemu yera murabona ngibyo bigendagenda iruhande n'igiki gihagararo abatizera bakavuga bati ngurya umukristo ngurya umugabo cyangwa umugore bazi icyo bariko baravuga ntimurigera mubona umuntu w'umugwaneza tekereza w'ingeso nziza gusumburya uramatanijwe ikimatanije cerekana impande zombi naho wogenda cyangwa ukagaruka ubona ikimatanije gusa cyo kimwe ngibyo murabona iyo umugabo cyangwa umugore afise ibi rero ibuye ryo kunengesera riraza maze rikabimatanisha mu bwami bw'Imana aribwo mpemu yera. Rero ijambo rivuye ngaha rigaragaza muri mwe wese yaba abantu murabona kandi rigira uyu muntu yuzuye urusengero rw'Imana nzima karorero kagendagenda kazima k'ubu Kristo icyo Kristo yari aba bantu nico bari kuko ubuzima bwiwe buri muri ngaha bari muri Kristo kandi ubuzima bwabo bwarapfuye kandi bwihishijwe buhishijwe muri Kristo mu Mana kandi bwamatanishwe hariya na mwemu yera abikora into ba mbere 12 ibyo nibyo murabona utahura ubwawe ko wapfuye. Rero wabyawe no kwizera rero ingeso nziza n'ibi bintu byongera kuri wewe gushikaho ubishusha itunganye nzima y'Imana ibyo biteye igomwe. Hanyuma rero Imana iciye muri ibyo yazanye ibihendwe by'ishengero nabyo kwerekana intambuko zitatu za yazanye yubaka umuntu wayo mu ishusho yayo yubatse ishengero ryuzuye mu ishusho yayo kandi kwizuka uyu mubiri wuzuye utozuka kugira ubeho hamwe n'ibihe bidashira kuko ni mugeni murabona rero ibyo bigarukana buri gihe igihe cyose kije kandi nta bindi bisabwa mu byibuke muri buke ibyo Pawulo yavuze hariya mu Baheburayo 11 mureke gusa ndabasomera ikintu kinaka imbere yuko duheza ngaha kanya gatoya gusa rero mu umengo bituma mwiyumva ukundi ni igihe cyose iyo nsomye ibi ngiye kugera ku Baheburayo 11 kandi ngiye gutangurira ku murongo wa 32 mvuga iki ndiki kuko igihe cyo ndengana ndondoye ibya Gideyoni ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta Dawidi n'ibya Samueli n'ibya bavugishwa n'Imana baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ibyasezeranywe no kuzima iminwa y'intambwe no kuzimya uburake bw'umuriro no kugira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi no kuba agahebuza mu ntambara no guhesha ingabo z'abanyamahanga abagore bagarukani wabo babuze batutse abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushirije kuba akwiza ngaha mu nyuma murabona ni byiza cyane abandi bageregereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko mbere bashirwa mu ngoyi no mu mabohero bicishijwe amabuye bakerewe mwo kubiri barageragejwe bicishijwe inkota bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene bari baburaniwe bababazwa bagirirwa nabi isi ntiyari babereye ko bayibako murabona ducishijemo hariya mwabonye muri bibiliya zanyu bayerera mu bugaragwa no mu misozi no mu masenga no mu byobo abo bose bamaze gushingirwa intaye kubwo kwizera kwabo ngaha gushingi gwintaye kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibasezeranye murabona kuko imana yatuboneye keri kirushiriza kubaciza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe mwabitahuye aba bantu bapfuye bungaha bagendera kuri twebwe kandi baraturindiriye kubwivyo iri shengero ritegerezwa gushika kugutungana kugira ngo rizanizuka kandi buri munsi impemu munsi y'igicaniro zirindiriye ku iri shengero shika kugutungana kwaryo aho niho Kristo azozira kandi iri shengero murabona rigenda riba ritoya kurushiriza n'inkehwa birasongoye cyane kurusha ibyo ariko gusa nashatse kwandika ibyo hariya murabona bigeze ku gasongero gushikaho ishengero mu nkehwa ritegerezwa gushikaho hantu kugeza aho ari igikorwa cy'imana nkakirya nyeniri ryasize kuko igihe iri buye ryo kunengesera rizogarukira hariho akantu akameze nk'umufuko ngaha aho rigiye kuzoshikira nyene kuri piramidi isanzwe n'inkofero gusipfuka hejuru ku gasongero n'akantu gatoye kandi gategerezwa kubaho kuko gasuka amazi kandi ibyo bishitse iri shengero ritegerezwa gutunganywa ibi byose yandi mabuye muri piramidi ashizweho neza cyane ku buryo udashobora gucisha umurwembe hagati yayo apima amatoni arimo hariya ingene bayashikanye hejuru ntabyo bazi ariko zarubatswe kandi aha hejuru igihibuge ryo kunengesera rya piramide rije piramide ubwayo umubiri wa Kristo utegerezwa kuba utunganywe sizanemera cyangwa inyigisho gusa cyangwa ikindi kintu ducamwe rizotegerezwa kuba ritunganijwe rwose nka Kristo gushikaho igihe azozira we hamwe n'icyo gikorwa bizohuza neza na neza murabona hanyuma izamugwa rizoshika kuja imuhira rabaho tubaye ubu muri Laodikia aho ishengero ryari igihe cy'ishengero kibi cya nyuma kigeze kuba muri Bibiliya tubona yuko ari cyo gihe cy'ishengero cyonye n'imanya na yari hanze y'ishengero ikomanga igaragaza igerageza gusubira mu nyubako zayo za nemera n'amadini byari byara nayikuye mu ishengero ryayo bwitehe mpagaze ku rugi ndaramukije nihaba hari umuntu afise inyota agakingura urugi ndinjira dusangire murabona ngibi kigihe cy'ishengero bagiye bayirukana buhoro buhoro kugeza aho ngaha bayirukanye burundu ntibashaka ko hagira icyo basangira nabyo ubu murabona uyu munsi aho turiko turaja mbere no mu gihe cy'iherezo ry'igihe cy'iherezo rya Laodikia rimaze kuba irikonje kugezaho na katolika ariyo yari vunaguye ngaha bishira hamwe kandi biyunka nk'ishengero rimwe rihambaye hamwe n'ihuriro ry'amashengero nicyo kimwe na katolika hariho itandukaniro nimwe gusa namba bashobora kubirengako gisangira nico kintu cyonyene muri diyoseze kiki ikibuza abakatolika n'abaporotikunga ubumwe n'urutonde gwisangira ishengero katolika rivuga riti n'umubiri ishengero ry'abaporoti naryo rivuga riti n'ikigereranyo cy'umubiri abakatolika babikoramo imisa no kuvuga yuko bagira isangira bigibizigi yuko bahariwe abaporoti barigira kubwo kwizera bashima imana mwisangira yuko bahariwe abaporoti bavuga bati twarahariwe abakatolika bavuga bati twizigiye yuko twa hariwe imisa n'isangira babyita imisa tubyita isangira imisa ni ukwizigira yuko ari uko isangira ni ukumenya yuko ari uko no kuyishyira ku bw'ibyo murabona kandi icyo nicyo kintu cyonyine badashobora guhuriza ko bazobikora yo bisa naho nk'aho ari byiza cyane bizohuriza hamwe kugira ngo birongorere bizorongorera byose rero bibiliya yavuze iti kandi iki gikoko cyahaye ububasha bwacyo maraya murabona bariyunga murabona neza na neza nyene ibyo bibiliya yavuze ko bokoze bariko barabikora ubu biriko birashika muri iyi ndwi nyene si nk'uko noba mfise icyo mpfa n'abakatolika nk'uko atacyo mpfa n'abaporoti mwebwe abametodiste n'ababatiste mwe hamwe na benshi muri mwebwe bapentekote mugiha amashengero yanyu yinjiye nyene muri rino huriro ry'amashengero mu gihe bafise ahantu hanini biyabika abapfuye hubatswe hariya i New York nk'ariryo huriro ry'amashengero nicyo kimwe no muri Leta Zunze Ubumwe n'ibindi bariko bagerageza guhuriza abaporoti bose hamwe rero abakatolika baciye ubwenge kuri ibyo kandi bagiye kuzana uyu Papa Yohani wa 2025 canke 2022 icyo ari cyo cyose ariko agerageza mu buryo bworoheje buciye bugufi kuzana kwizera kose kw'abaporoti no kwizera kose kw'abakatolika ku kwizera kumwe neza na neza ibyo Bibiliya yavutse ko bokoze ngibyo kandi abaporoti babigwamwo bakagwa mu mutego bikomeye kuki kubera yuko badafise ibi bintu ubwenge ijambo n'ukuri ukwihangana biteze uhoraho murabo nico nshaka kuvuga n'ukuri ya musenyeri w'umu metodiste yavuze wa munsi gihe babirengana kandi umuntu wese arazi yuko burya icabiteye kugerageza kuzana isengesho rinaka ngo rivugwe mu ishengero canke mu ishuri kandi bashaka niyumvira yuko cari gitabo c'amasengesho c'aba presbiteriano canke ikindi kintu canke abavyeyi bitwari y'ishuri kubera yuko batokwemeye yuko iri sengesho rivugwa mu ishuri rero uyu musenyeri w'umumetodiste yari umutamaza ubwenge maze arahaguruka avuga ati ibyo si byavuze ati binyuranye n'ibwirizwa shingiro yarabonye ingene byariko biragenda yavuze ati nico kimwe no mu ishengero ryacu rya metodiste yavuze ati mu ishengero ryacu rya metodiste ati benshi mu bantu bacu amabavuga ibyerekeye ubuyobe bwa Hollywood kandi 95% kwijana muri bo baja kuyaraba uko biri koze habaye iki bahebye ibi ibyo n'ukuri bahebye ibyo nariko ndavugana neza hano muri iki cumbu wundi munsi n'umurongozi wa rimwe mu mashengero manini ba Methodist na hariya muri Fard City rimwe mu mashengero y'impwemu cyane ya Methodist riri hariya muri Fard City nerekanye igihe cy'aba Methodist gitangurira igihe cyacu hari yaba Pentecoste rero yavuze ati muri Saint Louis Missouri bagizise sangura nko mu meza 3 canka na heze hanyuma batoye uwo muntu ashobora kuba yicaye ngaha muri iki gitondo yemwe yiyemeje imirimo ariko arubaka iyi adusubiriramwo iyi nyubako Methodiste ya Main Street habereye umunywanyi aho mwene data Lumi nabo bari abereye pasitori kubw'ibyo rero twamenye ko muri iryo ako nizeye ko byari bice 70 n'ibindi kwijana by'aba Methodiste muri dosiye sesangura ko ubushakashatsi bwa seri bwerekanye ko 70 n'ibindi kwijana by'aba Methodiste banywa itabi kandi ko 68% kwijana muri bo banywa inzoga ziborera Methodiste kandi ikintu gitangaje cari igihe iryo sasangura ryatangwa canke ikigereranyo hagati y'abagabo n'abagore abagore bari 70% n'ibice kwijana muri 50% by'abagabo abagore benshi banywa itabi kandi banywa kurusha abagabo 70% 70% n'ibindi kwijana abagore benshi kurusha uko byari bimeze uko ku bagabo ubu mbega byomera gute dufashe inyigisho ya za Bibiliya zo kwambara amabutura no kwamwa imishatsi n'ibindi nk'ibyo murabona aho kubaha Imana abagore bavuga ko bubaha Imana no kwera ugukina amakarata n'ibindi bintu gutemura abatetsi b'inkuru badashobora kugumya akarimi kabi indimi zabo ziguma zipfuka hamwe no gutebura kandi bazunguruka mbega guta abagabo gukina amakarata gukina umukino witwa golfe hariya hanze bambaye igicu duhuzu dutoya twa kera duteye amakenga n'abagore biyandagaje hariya ntibitangaje murabona ibi bagiriye urya umuvugabutumwa wo mu mabohero iki gitondo ego mugenzi sinizera kurya muntu yagirirwa n'ibyagirwa n'ibyo bikora iki uwo ni mwene data sinshobora kwibuka izi ego Dan Gilbert muvuga butumwa wo mu mabohero igihe urya muntu yinjira hanyuma akica Dan haciye amezi makeyi kandi umugore wiwe ari mu kubyara atankeka Dan yarapfuye ntashobora guha amaraso umwana ubu yavuze ko Dan yamukubaguye kandi ko ari uwo ni umwana wa Dan sinshobora kwizera ibyo gusumbya uko nizeye kwico ico gikona gifisa moya y'inuma oya mugenzi nizeye ko ari ububeshi nizeye ko Dan Gilbert yari umuntu w'Imana kandi ndizeye ko ari umutego wa shetani ni nka kirya kintu bagerageje gushira hejuru ku byerekeye amasengesho uwo mu metodiste ashaje musenyeri w'aba metodiste yari afise ubwenge bukwiye bwo gucakira ibyo iyo yabikora iyo byarengana ibyo byari kuba byahumetswe n'ikindi kintu ibyo n'ukuri neza nk'iyi ngorane y'ivangura yo mu bumanuka ikintu kimwe ndizeye ko abantu bashobora kwitegembya ndizeye ko iki gihugu ekirwanira umwitegembyo singaye umushinga ntahe Kennedy ko yarungitswe tsinga ruhariya naho hari umu new dare kandi sindi umu demokrate sindi umu republike ndi umu kristo kubyivyo ndi ariko ndi sinizera ibyo sinizera ko abirabure boteregerejwe kugurisha ubusamuragwa bwabo ku bintu nk'ibyo wari umugambwe w'aba republika maraso y'aba Abraham Lincoln yahaye umwitegenzi w'abantu kubera ko yari umuntu asenga Imana nibaza ko botegerejwe kuguma ku mugambwe wabo namba by'ukuri bazoja gutora ariko ndababwira ikintu kimwe urya muhungu ntiyari hariya gusa kubera ibyo amashure yabo urya muhungu n'umwene gihugu n'umunyamerika n'umwitegenzi kuri bose irangi ry'urukoba ry'umuntu ntiryotegerejwe guhindura ikintu na kimwe twese tu Imana yavuze iti ibihugu byose Imana yabigize mu muntu umwe mu maraso amwe twese turi umwe ariko urya muhungu yari umusirikare yari inararibonye yarwaniye ikirukuri yari afise uburenganzira bwo kuja ku ishuri ibyo n'ukuri kandi hari amashuri menshi yashobora kujamo bivana n'icyari cyo namba ugishigikiye n'ubuhungi bw'aya madini y'iki gihe kubahumekera ibyo kubera iki bakura ayo majwi y'abirabure mu mugambwe w'abarepublike bakayaha abademokrate gutyo bagurishije ubusamuragwa bwabo neza na neza n'ukuri mpemu yera ntari hano reka uba ufise ubwenge reka uba ufise ubumenyi neza na neza gusa nk'iri shengero iki gihe tubamwo iriko riridandaza ubwaryo ntimubone ibigiye gushika ndaba namba ibi biriko birashirwa kuri bande ngiyiraje yego mbega niki mawa shaje niwe yakunda kuvuga ati ha satani byiwe hariho umuntu umwe wenyene yakoze ikintu cy'ubwenge uwo ni Castro hari yepfo yego mugenzi yagiye yepfo hariya kandi abo bitaba kapitaliste bari bafise ibikaju n'ibindi byose byo biri ku bipimo by'izahabu nka leta zunze ubumwe za Amerika yakoze iki yaguze iyo mitahe yose arondera amahera mu nzira zose zishoboka mbega yagize iki rero yasubiyemo amafaranga rero arayahindura ayabuza gukora icyo nicyo kintu cyonyene iki gihugu coshoboye gukora mwumvirije life line muri iki gitondo kubera iki murazi ni gusa nk'ukugura ibipimo byiza haba ibyo bipimo baza barabitwaye kandi iyi leta y'ubu iri kwikoresha amafaranga mu biki kubera amafaranga y'amakori bazotoza mu myaka 40 uhereye ubu cyaheze iyo ni life line neza ipfuye i Washington DC mu gihugu cyose barungika amakori kandi bakagerageza kugurayo hanze yemwe batanga gusa amafaranga hose mbega ntimubibona ibyo ni byo neza na neza ba ibyo bagiye gukora murabona mbega ntibiki ubu nambika igihugu kigiye guhomba ikintu cyonyine gishobora gukora no guhomba ikintu cyonyine gishobora gukora no guhomba icyo nicyo kintu cy'ubwenge cyo gukora guhindura amafaranga ariko ntibashaka kubikora munsi y'uburongozi bw'ubu ishengero katolika y'i Roma rifise izahabu zo ku isi yose kandi icyo bazokora ni ukuzidandaza aba bantu batunze n'ibindi kwibwisi nk'uko bibiliya ibivuga mbega bazokora iki imbere yo gutsindwa uruganda rw'itabi rwa Brown na Williamson benshi muri bo n'abakatolika uko biri kose kandi n'ibi bintu byinshi bazokora iki bazokwemera ibyo kandi bazokwakira amafaranga avuye i Roma kandi rero azoba ayagurishije ubusamuragwa bwiwe Roma imushigikire rego mugenzi imushigikire kandi bazoronka abapolisi bakwiye ubu bashyire benshi impande n'impande zabo babazane naho akorera reba raba ibyo mushinga ntayikeneye ariko arasaba kandi igihe mwobona ibi wa munsi ntibikenewe gukora ubugira kandi mbega bimaze iki gutora igihe babishyira muri iki kinyamakuru kandi berekana imbere y'abantu kandi banka gukora icyo ari cyo cyose kibyerekeye igihe berekanye ko zirya mashini zose zikwira igiye mu gihugu baza zashyizwemo ko botoye umushinga ntayikeneye n'amajwi y'ibinyoma bibiri ntivuga yuko yo kwinjiye kubw'uburiganya atankeye kububesha ubu sindi ko ndarwanya umushinga ntawe w'abademokrate kuko n'umugambwe w'abarepubulike ntacyo ubarushije ariko gusa nshaka kwerekana ikintu bivuye muri bibiliya mbega bimaze iki gutora barazugiye kuja hariya ni bangahe muri mwebwe bibuka ikiganiro cyo muri televiziyo aho hari abagore babiri bahagaze rero umwe yavuze ati nzotora umushinga amateka cyangwa umugore w'umuprotestanti avuga ati nzotora umushinga amateka Amerika umushinga ntaye Kennedy bavuze bati kuberiki yavuze ati kuko niyumvira yuko aciye ubwenge kurusha umushinga ntaye Nixon atoba umukuru w'igihugu mwiza rero yavuze ati uyu numugore w'umukatolika utsotorande yavuze ati ndi umukatolika umukatolika w'i Roma umukatolika w'umwizigirwa yavuze ati nzotora umushinga ntaye Nixon kuki yavuze ati kuko ndizera yuko azoba umukuru w'igihugu mwiza kubera yuko aramenyereye ibyo bintu arazwi cyane n'abakomunista urya mugore yavuze ikinyoma nararonse ico bita ukuri kukwizera kwacu igitabo gikuru cya katolika gishobora kugurishwa kandi kivurwa muri cyo namba hariho umukatolika kuri ukuri ku ikarata y'amatora ariko ararwanya umukaporoti namba umukatolika toyo umukatolika baca bataramurwa kubwo kwifatanya n'ishengero katolika uko n'ukuri kandi namba hariho abakatolika babiri bariko bararondera akazi kamwe bategerezwa gucagura umukatolika w'umwitigirwa cyane kwishengero ngero nyina maze bakamutora babu kuntu rya urwo ruhendi byo bariko baragerageza gukora batanga amahera yo kugura kuki bariko bagerageza kubisenyura kandi bariko barabikora kandi arakere aratekereje none ivyo nibiki biri kurugero rw'inzahabu kandi shengero katolika urukurikirane rw'inzego rufise ivyisi byose amabiliyoni n'amadolari jana na 68 ngibyo yataye uburenganzira bwiwe inyuma ku byisi namwe bantu cungi muhira hanyu n'ibindi ariko muri abishengero katolika igihugu n'icishengero katolika ibintu byose bikogwa muri ryo biciye mu mafaranga yabo ya Mbega Bibiliya ntivuga kuri ibyo iyo ni shusho Bibiliya itwereka ibyo ndiko ndagerageza kuvuga mwene data uyu munsi bavuga bati ibyo bizogira ishengero neza bizoshira hamwe abaporoti bisa neza ku maso y'umubiri ari ku bwenge bw'iyisi n'ubusazi ku mana kandi byarahimbaye imana biciye mu busazi bwo kwigisha kugira ngo bakizwe abakizwe abazimiye akubwo igikorwa cy'ubumana yashize mu ishengero ryiwe akubaka ishengero kuri ibi bintu bya mpemu atari ku kintu icyo ari cyo cyose ekijanye n'ibyisi Petero yavuze ati kandi kubera mumaze gucika muva mwibo rero ryazanye mwisi no kwifuza amafaranga no kwifuza ku umwanya munini n'umunezero hamwe no gufungura hamwe no kunywa no kwifuza kubidufise mwarahunze ibyo ubu naho mwubatswe ku buzima yavuze ati ndiko mbwira ishengero ngibyo warabisomye warabizonse warabyumvise igihe twabisoma ngaha inyuma muri Petero wa kabiri wumviriza gusibya vuga ngaha ukuntu ibyanditswe ngaha ari byiza ukuntu abivuga ko ni byiza mwumviriza ubu mu gihe avuga ni byiza Petero Simoni Petero umugorano wa Yesu Kristo kandi ntumwa yiwe kuri mwebwe abahawe kwizera kwa kabura rugero kungana n'ukwacu mu guheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo amahoro bigwire muri mwebwe mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu Kristo umwami wacu kuko ubushobozi bw'ubumana bwaduhaye ibintu byose Ninde atsora kwisi n'ibintu byose atankeka byaduhaye ego ni byiza bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika muva mwibo rero nimwumvirize ibi byazanywe mu isi no kwifuza
That is in the world through lust. Lust for money.
Kwifuza amafaranga kwifuza ibintu bihambaye kwifuza ukuvugangwa ibi bintu byarapfuye kuwizera ntacyo bitubwiye ihema cyangwa akazi gatoyi kuko integerezwa kwitaho kubaho cyangwa gupfa kwibira cyangwa gusoma nturi iki nicyo kintu nitayeho ubwami bw'Imana namba notunga inzu namba notunga umuryango cyangwa nkatunga buri kintu cyose reka nishimikize kuri Kristo ibyinzigiro byacu by'ubwiza nyubaka umwami kuri ibi reka Kristo abe umurongozi wanje akorere muri jewe kumushinge wanje kwizera kwanje kuri muri we reka ngeso nziza ubwenge kwirinda kwihangana kubaha imana n'urukundo rwa bene data bikorere muri jewe mwami niryo sengesho ryanje ntacho bimbwiye kubaho cyanke kutabaho kwibira cyanke gusoma nkuri idina ta cyanke atadini umugenzi cyanke atamugenzi reka ibyo bikorere muri jewe reka ingeso nziza za Kristo ubwenge bwiwe bisukwe kugira ngo nshobore kubigisha ibyo kuko Imana yashyizeho mu ishengeri intumwa bavugishwa bigisha bungera bavuga butumwa bose kubwo gutunganywana hamwe no kuzana izinkomezi muri byo kubw'uko gutungana kukuza k'umwana w'Imana rimwe rwose muri aya mabuye n'igikoresho ciwe iki n'igikoresho cibi mu buri ngeso nziza zose zikomoka kuri we kandi nziza zivuye muri we biciye muri zo amina ni saha zitandatu zuzuye byose bigenda neza amina muramukunda muravyizera nimwumvirize gatoya. Mushi tacho kita vutse muri iki gitondo ati mwene data biri sinzi yuko nzosubira kukubona ibyo bisa nk'ukunyica murabona yiyumvira yuko ashaje kandi arashaje ndasavye Imana imwongere na mwene data kidi ikiringo kirekire reka ndababwire ntituzi igihe tuzomarana sinzi igihe nzomarana namwe Imana ishobora kumpamagara mbe muri inosi ishobora kumpamagara ku rundi rubuga rw'igikorwa arashobora ko yoba hamagara ahantu hanaka ntitubizi ariko reka turonke ibireke ibi ntibiducike mu myanya y'intoki reka tubigumye nk'ibyo muri bibiliya ngibi bibera akarorero ku basigaye kandi yomba mfise umwanya wo kubikora ntimushobora kubikora mu umwe murabiza ariko noshobora byose kubifatanya nimurabi igihe twaheza buno butumwa hariya murabona icyo mpiye mugera yakoze hariya ku gihome sibyo rero nibangahe bari ngaha murabona neza na neza yaramanutse acapa kirya gica kintu nyene umumarayika w'uhoraho murabona n'ukuri ntimureke ngo bibacike ntibibacike mubyishimikize mwibuke ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza ubwenge kwihangana ubu rero nibaza ko nari mfise urupapuro ngaha nimba ntarutaye ahantu hanaka igihe nariko ndigisha nguru ngaha urakoze mwene data urakoze cyane nimba ushaka kukuraba kuri urwo maze urabe nimba hari ikintu kinaka ngaha woshobora nkumbure ko hari icyitegererezo cyiza nka kiriya hariya mwoshobora kubyimura ubugira kandi bimwe muri byo nzorumanika ngaha kandi mushobora kururaba neza kandi mukarushushanya kandi nshaka ko mugufata maze mubwige ko kandi mubugereranye kandi rero mugira icyo mubuvuze ko ntibigwire ntimubwige ko gusa cyanke ngo mubugereranye ariko mugira icyo mubuvuze ko igihe mubikora mubufate bivuye ku mutima ntimuvuge muti yemwe nararyohewe no kubyumviriza nanje nuko ariko kubwumviriza no kubwakira biratandukanye murabona biratandukanye murabona hariho intambo kondwe mu kugira igihagararo cy'Imana hari bihendwe by'ishengero iby'Imana yakoresheje kugushikana ishengero kuri izo ntambuko kandi habaye intumwandwi kugira zibikore hari indwi murabona indwi ni igiharuro cy'Imana cyuzuye na gatatu n'igiharuro cy'ugutungana rero hari gatatu nandwi gatatu rero mu buryo bw'igiharuro bwa mpemu kubw'ijambo kubw'igishinga ntaye cyampemu yera byose byaru tuji cyo kintu hamwe reka tuvyige reka twongere kukwizera ibi bintu rero kugira dushobore kuja kugihagararo gikwiye cha Kristo duhuje jwe n'urukundo rw'Imana dutinya Imana mu kwicisha bugufi mu mitima yacu umwe kuwundi kubaha gushitse umwe kuwundi n'urukundo rwa bene data ariko atari gusa ubuzima bwejejwe bwa mpemu yera murabona nimube hamwe umukristo gendana no kwizera reka ingeso nziza z'Imana zigutembemo reka ubwenge bw'Imana igihe hageze gutandukanya iciza n'ikibi gihe umurwanizi yerekanye ikintu kitari neza na neza icyanditswe ja kure y'ibyo byo ni byo
Live together. Yes, Lord. Be a Christian. Walk with faith. Let the virtue of God flow through you. Yes, Amen. Let the knowledge of God, when it comes to right and wrong, when the devil presents up and stops exactly scripture, walk away from it.
I can imagine that. Ndashobora kwiyumvira ku izo ntumwa zitakozwe uko nkatwe bagiye ikibanza ku kindi nkumbure bagabo bamajambo make barinjiye kandi bakoze icyo bari bategerejwe gukora maze bari sohokerego mugenzi bari bafise ubushobozi bari bafise ingeso nziza ntibari bafise ibihari n'abantu barababaza aho bari bahagaze ibyo birahagije bari bazi uwo bari bizeye bagumye bagendera muri mpemu bakora gusa nk'uko nabivuze ubuheruka mu ijoro ikimenyetso kimwe gitoya ibyo ni by'Imana yategerezwa gukora rero nta kintu cyari kubahagarika ntibabibajije imitima no kwiga no gukekeranya no kwidoga nkuko tubikora nimba bokoze iki canke kiriya barabandanije no kubikora uko ari biri kose ikimenyetso gusa kivuye ku mana cyabikoze ubwo nyene kuki mbega bari kumenya ko cyari ikimenyetso cy'ukwemera ikivuye ku mana bari bafise bose izo ngeso nziza hariya muri izo ntambwe kandi icyo kimenyetso cy'imana cyegeranywa n'ibi byose n'ijambo ryayo bari bazi ko byari ijambo ry'imana maze baragiye ntibari bafise ikibazo ku kindi cyari cyo cyose igihe imana yavuga baca bagenda tuvuga Imana ivugana natwe kandi tuzovuga duti yemwe turaza gutangura turaza kuraba nimba dushobora kubaho buno buzima ikintu cy'ambere mwomenye umuntu munakarabagora rero neza na neza uwo ni umurwanizi mwotegerejwe kumubona agerageza kwishira kure ya kino gikorane kino gitondo mwotegerejwe kugira ivyo igihe kimwe yo imbabazi ntegerezwa kurwana igihe cyose menyesheje gikorane kandi nimba ngiye gusengera umurwayi n'umuntu ariko arapfa atarakizwa hazoba uguhamagarwa kwi telefone inshuro 30 mu minota 10 nimba boshobora kunyarutsa kugira singende yo mwene data brana utegerezwa gukora ivyo ariko hari ubugira ubugingo buri mu ngora natankeka ego irindi joro narahamagawe ngo nje ahantu umugabo muto na araganiriye nawe harya hepfo muco mwita isoko niniya imyaka mike yiheze yahindutse imboregwa naramenye nyamuhungu muhungu mwiza ariko yari umunyabyaha kandi rero nyina wiwe yaratelefonye nibaza ko yatelefonye doc inshuro zibiri jewe naratelefonye kandi yatelefonye biri kandi ubwa nyuma naronse ubutumwa kandi igihe naronke ubutumwa by'ukuri sinigeze sinagize intambara nyinshi mu buzima bwanje kugira nshike kuri uwo muhungu kandi igihe nagera hari uwo muhungu agowe ntiyashobora kumenya yari hari yaryambitse hariya yataye ubwenge kandi aboroga se wiwe yagerageza kumukubita kandi avuga ati mukunzi kandi uwo mugabo yari afise imyaka 50 hafi imyaka 51 kandi avuga ati mukunzi iki kandi guma utekereje maze yaguma agerageza kuvyuka amaboko yiwe matoye yari manini ya nkuko uwo muhungu yari afise kanseri nyinshi cyane kugezaho atari ikintu atari kanseri gusa ibihimba byose byumubiri byiwe byari byuzuye kanseri n'amaraso yiwe yari kanseri ikintu icyo ari cyo cyose nguyu ngaha gerageza kuvyuka no kuvuza urwamu nkuko naramufashe mu kuboko mvuga nti wodrow ni mwene data murana se wiwe yavuze ati ntumuti uyu ni mwene data biri wodrow uyu ni mwene data biri yavuze ati nkuko hanyuma se wiwe araraba avuga ati biri waje wacerewe gatoyi navuze nti ntiyigera cerwa ari ngaha nari mfise intambara kandi rero barya abandi bahungu benshi cyane abanyavyaha bari bahagaze harya bamwe mu nshuti ziwe navuze nti murabona bahungu mwitegure kuko muzoshikira aha hantu mutegerezwa kuza ngaha hepfo murabona birashoboka ko itazoba iyi kanseri murashobora kuza n'ikindi kintu hariya hanze mwibarabara rinini yamuva amaraso muri kumfiro canke ikindi kintu kinaka muzohashika twaravuganye nabo nariko ndarindira ngo mbone icyo mpemu yera yombwira gukora narindiriye murazi ikintu ca mbere mwomenya numvise ca kimenyetso cy'ukwemera gitoya nimumurambike ku biganza nazungurutse hirya no hino mvuga nti mwese mwunamike imitwe yanyu bose baciye bunamike imitwe yabo abahungu babiri canke batatu harya namurambitse ku biganza navuze nti mwami imana reka uyu muhungu amenye icyo agiye gukora mbere yuko ahura n'iki kintu ari kumviro idayimoni yamukomerekeje kandi ariko aracikana kandi yaborewe cyane ari hafi gupfa kandi nguyu ngaha ari muri iki gihe ndagusaba umubabarire kandi igihe ndamusengera bukeye bwaho yari yicaye avugana na se wiwe Bastiro Jaze we bampamagaye ngaha ku bitaro nta gihe kinini yakihaciye nari hariya hanze uwo munsi nyuma yo kuvuga ubutumwa hariya hepfo imiritawuni aho George Carter yakirijwe indwara mwese muravyibuka kandi hariya igihe mwene data Smith umuvuga butumwa w'umumetodisi yavuga ati nimba hari uwo ariwe wese yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo mbira mu ihema ryanje nkuko hariya hejuru kuri Tottenford agirisha cya gikorane hariya hejuru kandi yo yanciriye kwiteka ku kintu cyose mushobora kwiyumvira sinigeze mvuga ijambo na rimwe narabandanije nari mfise igikorwa umwami yanyeretse iyerekwa hariho umwagazi w'intama hariya hepfo yazimiriye ahantu hanaka mu bugaragwa mwese muri bo kibu kidyo yere kwa mwese ndiba za kwa mkibu kamura kibu ka ata nheka ni pijiza lero narikonda maru kamugara kwa hari ya ndairo ondera nagie toten foto mwene data white hari ya rabizi tuwagie hari ya tutazi chotu okora naguza gasandu kukato ikisa mburi kisabu neku mahera make naringie kuja hari ya mham garara hari ya hanyu mamfugubu tunga kubichanye naziri gyan hambu kwa yavuze yuko ya shaka kuduga hechuru yu musozi kukoru rudanda za rutoyi nagie hamwe nawe hari hishengero rya kera rya babatiste byari hari yari garagara umwami arambwira ati hagarara harya navuze ntindekera hanze ngaha nyene mwene data white narahagaze yabarabandanije hanyuma aragaruka nagiye hari kandi sinashobora kugurura urugi navuze ntimwami namba uri muri bushaka konja mwishengero nyugururi urugi naricaye hari yamaze ndiyumvira numvise umuntu munakaje agenda hanyuma avuga ati ni amaki ndakugira nti ushaka kwinjira mu ishengero navuze nti ego mugenzi yavuze ati ndafise urufunguruzo ngaha natangwe igikorane yinga rya mbere nkaka atacabaye ijoro rya mbere nararonse ikoraniro mwene data white n'umuryango w'ikintu cya mbere mwomenya kumpera yinga ntibashobora no guhagarara hanze ku kibuga bigoranye ariko uwo mwagazi w'intama ntiwari bwaze mwene data hari yakijijwe mwene icyo gihe uwo mwungere wa hariya ubu bose sinashobora gutora uwo mwagazi w'intama wari haheza kanya muri iryo shengero rya Kristo munsi y'umusozi hari umukobwa mutoya atigeze apfa mu gitanda ciwe imyaka 9 n'amezi 8 aryamye hariya yari hariya murazi mweze iyo nkurego mugenzi kandi uwo muhinga migihe Pastor Rogers igicocoro muremure kandi avyibusha hagaze hariya nagiye hariya kandi hariya hari ikoraniro rya mwene data Smith kugira ngo batwenge bankekeze kuko mbatiza mu izina rya Yesu nari njiye muri ayo mazi y'ibyondo ya Totten Fodaho bari bafise kumugezi hari yasuma cyane uko woshobora abadiakoni babiri barata twarajanye navuze nti mpagaze ngaho uyu muhinga mu muguserukira ibyanditswe byera by'Imana navuze nti nasomye mu Bibiliya ngaho Petero yavuze ati nimwihane umwe wese muri mwe bwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mubone guhari ibyaha byanyu narahindukiye mpereza igitabo umwe mu badiakoni navuye hari amaze mvuga nti uwari we wese ashaka kandi yihanye ibyaha byiwe ashobora kuza ninjiye hariya mu mazi navuze nti ni nkaho mbona yuko abamarayika bicaye mu buri shami ubu bariko bitegereza yo mana we nko muri icyo gihe nabatije nk'ababiri canke batatu ikoraniro ryiwe ryose abagore bambaye impuzu nziza zifise ubwoya bakubita yo mazi basemerera n'inkomezi zabo zose nabatije ikoraniro ryiwe ryose mu izina rya Yesu Kristo Kristo murabizi ndabifitiye ifoto byari ivyo byari biki kongera kwingeso nziza zawe murabona bireke imana irazi uko ibikora imana irazi uko ikora ngo ibi bintu bishike bareke bavuga ibyo bashaka ntacyo bihindura bandanya muji imbere gusa Bastiro jaza hagaze hari amaze kubona ibyo yavuze ati rero ndabyizeye n'umutima wanje wose nawe nguye acaraza mu mazi yambaye impuzu ziwe nziza cabatizwa mu izina rya Yesu Kristo haciye nk'imyaka 3 canke ne barampamagaye hano ngo manuke nje ku bitaro muri New Albany aho yari ari kumpiro na kanseri imusesereje gusa abaganga bari bamugereye kubaho gushika ku gitondo cy'ubundi munsi ukurikira bavuze batarapfuye ubu bavuze bati ngo ni ngoga naramanutse ngo ngani cyo cumba maze kuhashika narahagaze maze ndasenga yavuze ati biri hari umunyunyu amazi ukikuje rirya akona hariya niho nahindukiye kuraba ndavuga nti basti nisezerano ntuzopfa isezerano rya maraso iragukiza narashitse ibiganza byanje kuri we mvuga nti mwami Imana ukuntu rirya yerekwa ari garagaza yuko wewe uri hani isezerano ryawe nuko ko bw'imishisha guyiwe niho twakirijwe namurambitse ku ibiganza maze arakira baca bamusubi Muhira haciye nk'imyaka 4 cyangwa 5 ni nk'imyaka 4 ndoba mafi ahana hariya mu ruzi n'ikintu cyari cyo cyose mbandanye ndabikora naho kanseri yari mu gice cinda harakomejwe hariho nipfundo rinini rigumye abaganga b'ibicocoro bamubariye yuko bavuze umuti wa akobarte wari gushobora kuyikiza ibyo byatuma ibifungurwa bimanuka akubwinshi byaramugora kumira ibyo kurya byinshi byasaba ko afungura bukebuke cyane yagiye hariya kuvurwa sinamenye ko yari hariya bamaze kumubaga yagize ikibazo cy'imitsi yo mu mutwe amarasa ajya mu bwonko aca aba make yagize ubumuga igice kimwe nk'uko ikintu kimwe yashobora gukora ni kurira gugatoye yaciye atora ikaramu y'igiti ku nk'uko aca agira ati aha aca agerageza kwandika ajugumira nk'uko n'ukuboko kwiwe kose ukuboko kwiwe kw'ibubamvu kwarabuze gukashuka gushkashuka ukuboko kwiwe Yesu arakiza mu gihumbi n'amajani cyenda gutyo ntibashoboye kubitahura kubw'ibyo igihe umugore wiwe yavuga ati mwene data Branham sintahuye ibyo ashatse kuvuga kuri ibyo navuze ntimupfasa ni Rogers ibyo ashatse kuvuga hari mu mwaka w'igihumbi n'amajani cyenda n'ibindi yuko yakijijwe maze akabatizwa mu izina rya Yesu hari yepfo ibyo nibyo bimufasha we ntatinya gupfa navuze ntimwami Imana hari ubuzima bwiwe ndabisabya twe mu izina rya Yesu yuko uzo hari ubuzima bwiwe nashize ibiganza byanje kuri we ubwo bugwayi bumuvako ubumugabura hagarara aheza byuka mu burira akaba yaciyagira amagara meza ubu arashinga intara ongera kukwizera kwa ingeso nziza ongera ko ingeso nziza za ubwenge no kubwenge bwa ukwirinda no kwirinda kwa ukwihangana mu kwihangana kwa ukubaha Imana no mu kubaha Imana kwa urukundo kwa bene data no mu rukundo kwa bene data mpe muyera hanyuma niho Kristo azoka kuko munsi yiwe gusa mpe muyera ni mpe muye ya Yesu Kristo mwishengero kugira ngo agaragaze izo nkomezi yo mana we ngibi hani saa zitandatu zirenga zirenga iminota 15 ndakunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere aha hepfo hatarabaho icyo ari cyo cyose none we yakoze iki agakiza kanje ku giti ikaruvariyo jewe meze nte kuko we yankunze ubwa mbere ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere ngibyo icyabitumye yaguze agakiza kanje ku giti karuvariyo ndasezeranye iki gitondo cy'uno munsi kuri we n'umutima wanje wose yuko kubw'imfashanyo yiwe n'ubuntu bwiwe ndasaba yuko nzosenga buri munsi ntahagaritse gushika numvise buri umwe muri iyi mitwaro itemba muri uyu mubiri wanjye w'ubunyantege nke gushika nshoboye kuba kugaragazwa kwa Kristo muzima kuko we yacitse icyago nkanje kugira nshobore gushika kukugororoka kw'Imana nkawe yangiriye mu gishingo cyanjye mwami reka nje mu cyiwubu kuko yapfuye kubw'iyo ntumbero ni bangahe bazosezera n'icyo kintu nyine kubw'ubuntu bw'Imana ubu imitwe yacu yunamitse n'ibiganza byacu bitugijwe ndabisezeranye mwami iri sengesho rirabisezeranye igihagararo cya Yesu Kristo kinengesereye kuko yankunze ubwa mbere agura agakiza kanje ku giti ikaruvariyo